mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, imibabaro yo kuramukwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Phoenix, Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze twunamika imitwe yacu, Mana mukunzi turakenguruka cyane uno munsi ugusukwa guhambaye kukuba ngaha kwawe hagati yacu kwamaze kuba, kandi turiteze ibi by'umusesekara ku bwinshi kuri uyu muhingamo. Turagushimiye ku bwa iyi ndirimbo y'igitangaza y'aba bagore b'abakristo baririmbye kuza iritazirano na mwemu wawe yamanutse n'isobanuro yayo. Mwami turasaba bibuko nyine, kandi Mana ndasaba yuko wohezagira umwe muri twebwe, ese kandi imitima yacu yo kuzura umunezero mu gihe tuja kubona ibi bibaye. Mana mukuru, turasaba uyu muhingamo namba hari ho bamwe ngaha batiteguye guhura nawe, ese uwo umwanya wabo wo gufata ingingo ya nyuma yo kuza kuri wewe biciye mu kuvuka bwa kabiri, bituronze uduhezagire twese. Mwami twebwe twabaye igihe kirekire mwibarabara, turasaba yuko twigisha ibintu bishasha mu ijambo dushoboze gutahura kurushiriza ku bwa mwemu wawe. Mwambe se yoza amaze agasigura ijambo umusiguzi wenyine ufise ne mwemu, turasaba ngo abituronze no muzi ibi tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Ivyo birahagije. Mbega igihe, sinzi ahantu hobaheza kurusha hakiretse aho bari mu ijuru, kuko turiko turumva nyine gusigwa kwavyo. Ubu murabona twaciye hamwe ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, dukoraniye ahantu ho mu ijuru. Imana ihezagire mushiki wacu Florence, kandi ariko araca mu gihe cy'umubabaro n'ibitutu. Ese wiwe ahejeje gupfa, kandi ndandasenga nti Mana ahezagire urya mwana, kandi mwene data Demos yikoreye ku bitugu byombi n'uburemere bw'iki gikorane byombi n'ibindi akeneye amasengesho yacu. Nawe Imana ihezagire mwene data Shakariyano, mwene data Karne Williams, atankeka ndanezerewe kuba ngaha muri iki gikorane hamwe nawe hagati muri aba bene data bose beza, kandi nagiriwe ibakwe ryo guhura namwe, kandi uyu ni igice cy'umusozo w'igikorane. Aho ngeza kumenya rero yemwe biteze uyu gushobora gukorana mu ntoke na bamwe muri aba bantu beza, kandi ndaja guhura nabo kuko ndateganya kumarana nabo ibihe bidashira mu gihugu cyiza kirushiriza. Ikintu gitoye gusa nizera ko ntaja tahura nabi, kandi si ibishitse giturumbu kasi nibaza ko niyumvira yuko byari ibintu bivuye ku Mana, yuko ejo nahawe akaganuke n'umugenzi ngakavuye ku mugenzi wanje Dani Amari, yari wa muhungu umunsi umwe mu gikorane cy'abagwiza atunga b'abakristo muri California. Nari mfise igikorane, nariko ndavuga naratse ukuntu ikirere kimeze, kandi ndizeye yuko umuntu wese abitahura ko ata ibintu bifise ku mutima si ibyo yamuraja gutahura. Atankeka yuko ntashaka kuvuga yuko ariko ntegerezwa gusa kuvuga ibinje mu ngondo mvuge, kandi ndizeye yuko umuntu wese abitahura uyu musore mwene data w'umubatiste, kandi niyumvira yuko afise icapfana n'umukinyira urangiranwa w'amareresi. Rero yaraje kunkikuza ukuboko avuga ati umwami guhezagire mwene data Branham, ndashaka gusa kuvuga ijambo rimwe ryiza ngesho. Aca atangura kuvuga mu Gifaransa, kandi uwo muhungu ntiyarazi ijambo na rimwe ry'Igifaransa. Kandi umuntu umwe yarahagurutse, umugore avyibusha avuye, ndizera yuko yaravuye muri Louisiana, yavuze ati ico ni Gifaransa. rero hari ho mugabo hari ya yavuza ati cyo ni gifaransa akandi bari baranditse cyo byari ndafise urupapuro rw'inkomoko ngahanyuma rero ivyashitse umusore yaraje avuye inyuma amazi baza imbere ashaka kubona ivyo banditse akandi yari umusobanuzi w'igifaransa mwishara hamwe mpuza makungu oni ico ni gifaransa neza na neza kandi no kwifuza kuzomusoma iyi nyandikiyo ni nyandiko y'inkomoko yabimwe muri ibyo kandi byari bivuye kuri uyu mugabo yari yatanze isobanuro sinshobora kumbure kuvuga izina ryiwe neza Lidu Victor Lodu n'umufaransa yuzu yatavanze rero ubwo butumwa kuri hano kuko wahisemo inzira yaga inzira igoye gusumba izindi wagendeye muri uku guhitamwo kwawe wafashe ingingo nziza kandi tumbereye kandi ni inzira yanje kubera iyi ngingo y'ingirakamaro umugabane munini ya w'ijuru urakurindiriye mbega ingingo ihambaye wafashe iki ubwacyo nicyo kizotanga kandi kizotuma haboneka insinzi idasanzwe mu rukundo rw'Imana. Igihe naronka ibyo murazi igihe numva ubwa mbere abantu bavuga mu ndimi sinavuga nabi ikintu na kimwe murabona kuko narabonye iby'inkomoko ariko nama nibaza ariko igihe ibyo bishika kandi nzi icyo gikorwa icyo ari cyo inyuma y'ibyo namenye ko bivuye ku Mana. Rero mwene wabo yicaye ngaha umushingwa manza rurangiranwa yampaye akaganuke yarungikanywe na Danida navuye mu gihugu cera kandi yari aryamye kumva mumva bambe aho Yesu yari yarambitswe inyuma y'urupfu rwiwe igihe yabikora yavutse ko yaciye anyiyumvira kandi mwe mu buhoraho yaje kuri we mazaja ku musozi Karuvari yahabereye kubambwa catora igipande kibuye hanyuma yaragarutse aca nkorera igipfungo bipfungo bibiri byo ku maboko y'ishati kandi byo kuri ndabikunda kandi rero ibi mu bisanzwe Dani ntavyaze ariko mu gitondo mu gihe nari mu masengesho nunamu y'amaso gusa kuri ibyo bifungo kandi kimwe cyose namba mubibona kirikwa amaraso kandi byongeye hariho n'umurongo ugororotse uca hagati muri kimwe cyose kandi hano mu butumwa yatanze buvuye ku Mana ku nzira irashe yaga Yesu ukuntu bijanye neza na neza niyumviriye yuko ibyo byari ngaho ari iby'Imana canke kandi by'ukuri ndashimira Dani umubwire mwene dati byo bipfungo ukundira binezererwa kandi ikindi kintu kidasanzwe nabajije umugore wanje mu gitondo namba ishati yategerezwa kuba afise yambwiye ati naribagiye kuzana ibifungo byawe rero umwami yarabindongeje yo n'ubuzima bw'ubwiza sivyo gambe ne data kugendera gusa mu guca bugufi k'ubutumwa bwiza kandi yamara mu guca bugufi kwabwo nico kintu gihambaye kiruta ibindi nzi nta kintu ndabuzi ko kandi mu kuba uko bwakozwe mu buryo buciye bugufi nagize amahigwe yo kugucamwo murabona nanje ku buntu bw'Imana rero kuri uyu muhinga mose nshaka gufata umwanya munini ya kuko ndazi yuko muca mu mashengero mwijoro niyumvira ko abashitsi banyu bose nga otegerejwe kuraba hejuru havugi ku butumwa kuraba babakozi b'Imana kandi ba yo baraja kunezerwa no kubakira iwabo mu gikorane cyabo cyo kuri uyu mugoroba baraja kubagirira neza atanke kamwagiriye mu ishuri byo kwiyinga mu gitondo ryo mu gisagara rero mu gihe twari dufise ibi bikorane kandi bikaba ari ibyabagwiza tunga bo butumwa bwuzuye niyumviriye yuko twotegerejwe gutanga imfashanyo yacu yose dushoboye ku mashengero yacu ko neho abagwiza tunga bacu baje kandi rero n'inzu y'Imana kandi nifuza ko mwogendera ishengero rinaka mwijire cyo mwijiro nizera ko ari uguhera heza igikorane kandi nibaza yuko batangaje ubuzovuga mfise intumbero yo kuba ngaho umwami abishatse kugira ngo numvirize ubutumwa bw'Imana ibaheza agira umwe wese muri mwebwe rero simvuga ko ndi umuvuga butumwa ndi sinitsiye bikwiye kugira niyi tumuvuga butumwa umuvuga butumwa iyo uvuze ibyo bitegu ufise impapuro zo mutsindo zirenga ziri caza kaminuza kandi nta kintu na kimwe mfise atari iyi topito ntoya murabona ngerageza gukurikira intama za zirwaye iyo ndabishoboye kuzisubiza mu bwatsi bwa data namba nkora amakosa mumbabare sindi umunyateolojia sinigera sinegura umunyateolojia teoloji ni nziza nico gidukeneye ariko rimwe na rimwe ndanegura ukuntu twabigiyemo ntibiraba umuntu kanaka
that doesn't mean to any certain individual It's just a message.
Nubutumwa gusa no shimye ko atari jewe no butanga birancha intege kuko muraza ukuntu mwiyumvira kubana banyu murabona mbega ntimwanka gutegerezwa ku akankamira umwana mu kumukarira canke ikintu nkico nanje ndu muvyeyi ndazi ico bisobanura kandi ndindizera ko mumbabarira rero ndashaka ko mukuru nkuko igihe mwicaye kuri uyu muhinga mugiye kubasaba ikintu gusa ndafise ibyandiko bigufi bikeya ngankuko nabibabwiye ntegerezwa gukora ibigushikira ibyanditswe ku papuro kera nari nashobora kuvuga hafi bibiliya yose ku mutwe ariko ubu sinshobora naciye mu ntambara zikomeye byinshi cyane narashaje kuri ibyo ariko ndize yuko muja kunyumviriza akanya gato yigose kuri uyu muhinga mukandi by'ukuri mwugurura imitima yanyu maze mugerageze gutaha ico ndiko ndakurikirana rero niyumvira ko bija kuba byiza kuruta by'akarorero ku bungere bo muri iki gisagara n'ahantu hatandukanye ndizera ko muca kubatega yombi mutuje kandi rero ukora ivyo mu buryo ngora mu gihe mfungura umukate nkunda umukate urimwo icamwa bita serise imwe mu nyama nkunda inkoko ariko iyo ndiko ndafungura igipande ciza c'umukate urimwo icamwa bita serise hanyuma nkagwa ku rubuto sinca ndeka uwo mukate nkura mu rubuto gusa hanyuma nkabandanya gufungura uwo mukate murabona nguye ku igufa ry'inkoko sinti iyo nkoko ntegerera igufa ryonyene rero gute nambamwo novuga ikintu mutemera umwanya uwo ari wo wose nimutege gusa mute gusa ico gice kandi ariko murabe neza ariko mumenye neza ko ari igufa murabona yamara rero reka mvuge kandi nambari urubuto mwibuke ruzana ubuzima bushashe nuko murabe mwitoze cyane kandi umwami abahezagire mwene data Carl Williams yavuze ikintu kimwe ryajoro ku byerekeye gusengera abarwaye mu mwidegenzo byoba byiza cyane ndazi ko byoba byiza cyane ariko gusa tu ntiturabimenya neza ngaha kuzana umurongo wo gusengera abarwaye kandi ntituzi namba mwene data Orar canke uwo ari we wese mu bandi bene data barigeze bagira imirongo yo gusengera abarwaye mu bikorane canke batayigize sindabizi narabigerageje inshuro zibiri canke zitatu ariko mu bisanzwe namba igugu ry'abantu rimeze uku uzotegerezwa gutanga amakarata yo gusengera abagwaye murabona kugira ngo ubikore kuko utabishobora si ahantu h'imikino n'inzu y'Imana murabona yashikaniwe ico kandi tu abantu baragundana kandi barasunikana rero dufise amakarata tubashira ku murongo ku rutonde rero biri yarambajije yavuze ati mbega ngende maze ntanga amakarata abantu bariko baransaba amakarata navuze ni oya biri ni uze gusa tureke mwemu yera ko rica ashaka gukora murabona ivyo murabona tumureke nkumbure yubaka kwizera maze ukurire neza hariya uri murabona ariko murabona ugukira indwara kuvuye ku mana n'ikintu gitoye mu butumwa bwiza kandi ntushobora na rimwe guha ikibanza kinini y'ikintu gitoye umuntu wese arazi ibyo ariko ba nigerariye ikoreshwa kugira ngo uzane abantu ngo bizere kuba ngaha ku insigabwenge cyangwa imana insigabwenge iri ngahano kandi rero kubw'ibyo namba bashobora kumenya kuba ngaha kwiwe rero barakirwa murabona ko kwizera barabyize ubu ndashaka gusoma bimwe mu ijambo ry'Imana isezerano rishasha hanyuma rero ndashaka gufata igisoma kivuye mu isezerano rishasha nk'icyanditswe maze mvuge kuri uyu muhinga mu kucigwa mu gihe gitoya gusa kandi sishaka kubagumya igihe kirekire cyane mu gikorane cy'iri joro ariko mwibuke nizeye ko mwantawiye neza mu bishire ku mutima kanya gato yigusa namba mubona bikwiye rero imbere yo gukora imumuze twunamika imitwe yacu bugira kandi murazi twoshobora kuririmba cyane rwose
We could shout too much to each
other. Twashobora gusemerera cyane rwose.
And we could sing at the wrong time or shout at the wrong time.
Gushikaho dusarara kandi twashobora kuririmba mu gihe kidakwiriye cyane gusemerera mu gihe kidakwiriye ariko ngiki kintu ntitwigera tuba mu mwanya utari mu gihe turiko turasenga. Nuko ndagomba ko abagabo bose basenga batarika amaboko yabo yera bataratse batagira ibihari cyane. Data niba kweri hambaye umuntu apfa yigeze kugira kwarukugara amaso yiwe no kugurura umutima wiwe maze akakuvugisha kandi turazi ko wumva iyo tuba twokwizera gusa ko wumva kuyuko Yesu yavuze ati nimwasaba data icyo ari cyo cyose mu izina ryanjye kizokoreka aho hari bisabwa namba tutokekeranya rero data dufashe kwizera kuri uyu muhingamo yuko ibyo dusaba tubironswa kandi ese hatoba igitutu cyo gukekeranya ahantu na hamwe ariko ese byoshika ibintu turiko turasaba kandi ibyo mana ni ukugira ngo mana izina ryawe rihambaye ryubahwe uno munsi mukuzi zana mu bwami bwawe uwatakaye wese nuwangaye munsi y'ugusamira na kwijwi ryacu canke abo iyi bandi zoshikira mu bihugu by'abatizera baca hose mwisi.
I pray, Heavenly Father, ndasaba
data wo mu ijuru yuko hataja kuba umuntu w'umunyantege nke hagati muri twebwe no munsi gihe igikorane kijya kurangira esumwa Imana yorokora ubugingo bwose bwatakaye kandi akiza umubiri w'urwaye wese yongere yuzutse umunezero imitima y'abana biwe.
That's why we have faith. Iyo
niyo mpamvu dufise ukwizera mwami ko gusaba mu izina rya Yesu ku Mana ya Data yacu kubera ko yasezeranye ko yakumvise kandi bini kubw'icubahiro ciwe. Amina. Mu butumwa bwiza bw'uwera Yohani igice ca 17 kandi gutangurira n'umurongo wa 20 ndifuza gusoma kubwi icigwa ni yumvira yuko ari ibyo sinsabira abagusa ariko ndasabira nabo bazonyizera ku bw'ijambo ryaba yuko ni yumvira ko nafasha hatariho. Rero mumbabarire gusa akanya gatoya ndiko ndarondera isengesho rya Yesu ko canke si isengesho rya Yesu bamba ariko ntegerezwa kuba nanditse ngaha ku gisomwa canje ikintu kitari cyo naho Yesu yasenze yuko canke yariko aravuga yuko nk'uko umugore ari mu mibabaro yo kubyara umwana wiwe ukuvuka kubyara. Mbega ibyo ni muri Luka canke Yohana jake biri muri inde ica 16 ca Yohana niyumviriye yuko byari ivyo ariko ntivyumvikanye neza cane nkavyo ica 16 ca Yohana umurongo wa 21 atanke ku murongo wa 21 atanke ka ngaha Yohana uwera Yohana 16:21 yuko ba nkumbure oya mwene data Jake ntiturahatora neza ni mirongo 16:21 naronse igice ca 16 cuwera Yohana umurongo wa 21 ariko imbega nihenze. Yemwe hariho urutsatsane muri urupfangatirane muri ibibiri yego bagenzi bayanditse nabego mugenzi mbega murazi ivyo n'ukuri neza na neza hari hano hari bibiri ya shasha mpejeje kuyironka kandi ifise yanditse nabi ni vyiza urakoze cyane rwose 16:21 urakoze cyane rwose ivyo ni ukuri. Umugore iyo nukuri ndababwire yuko muzosinzira muzorira kandi muboroge ariko abisi bo bazonezerwa mweho muzobabara umubabaro wanyu uzocika umunezero. Umugore iyo aramutswa aja mu mibabaro kuko igihe ciwe kigeze ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba acibuka kubabara kwiwe kuko anezerejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Urakoze cyane mwene data atankeka ndanezererewe ivyo rero ivyo ni kosa mu gutondeka ngaha muri Bibiliya urupapuro barushizemo nabi nari natoye gusibi muri Bibiliya Scofield yanjishaje hanyuma ntwari yimaze ngaha niruka ndayifise harashize umwanya mutoye gose kuko umugore wanje yimpaye nyene nk'akagano k'ikanuwe. Rero ndashaka kuvuga kuri uyu muhinga mu kucigwa natangaje imibabaro yo kuramukwa rero ivyo byumvikana nabi cyane ariko biri muri Bibiliya ndizera yuko Yesu ngaha yariko arabivuga ko mu gihe yavuze ati muzogira umubabaro ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero abwira abigishwa biwe ngaha azi yuko kuvuka kw'ivya gikristo ko ariko kuraza kandi rero ivya kera vyategerezwa gupfa kugira ngo bishasha bivuke kugira ngo ikintu kinaka kivyare gitegerezwa kugira imibabaro y'akabonge kandi bari bagiye guca tankeka mu mubabaro w'akabonge n'uruhagarara kugira ngo bave mu vyagezwe binjire mu buntu
has to have pains of distress, and they certainly was going to go through a pain of distress and anguish to get from the law unto grace.
ukuvuka gusanzwe ko mu mubiri ni kigereranyo cyo mu kuvuka ko muri mpemu ibintu byose bisanzwe ni bigereranyo by'ibya mpemu kandi turabona yuko turavye aha hanze ku butaka maze tukabona igiti ku isi gikura kiriko kirarwana kugira ngo kibeho ibyo bitwereka yuko ari igiti ahantu kanaka kidapfa kuko kiriho kirarira kubw'ikintu kinaka abona abantu ko boba bashaje uko boba barwaye uko bameze bararira kubaho kuko ibyo byerekana ko hariho ubuzima ahantu hanakaho tuba tuba ibihe bidashira raba ukuntu bitunganye rero mu gice cya mbere cya Yohana 5:7 ndizera ko ari ibyo namba ntihenze havuga hati hariho bitatu bishingi ntahe mu ijuru data ijambo na mpemu yera ibi bitatu ni kimwe hariho bitatu bishingi ntahe ku isi ibyo ni amazi amaraso na mpemu kandi ibyo bitatu bihuriza hamwe rero murabe irya mbere bitatu ni kimwe ibya kabiri bitatu n'ibyo ku isi bihuriza hamwe ntushobora kugira data udafise umwana ntushobora kugira umwana udafise mpemu yera ariko urashobora kugira amazi udafise amaraso n'amaraso udafise mpemu yera niyumvira biciye mu bihe byacu ko byemejwe ko ari ukuri amazi amaraso mpemu ugutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa mpemu yera ibyo ni ikigereranyo cyangwa bikora cyangwa ni kinyurane kijyana kure y'ukuvuka gusanzwe raba igihe umugore cyangwa ikindi kintu kiramutswe kubwo kubyara ikintu cya mbere gishika ni ukumena inemba mu kuvuka gusanzwe ikintu cya kabiri ni amaraso hanyuma rero hatse ubuzima amazi amaraso ubugingo kandi nibyo bigira ukuvuka kama gusanzwe kandi niko bimeze mu buryo bwa mpemu n'amazi ugutsindanishirizwa no kwizera Imana n'ukuromuronka nk'umukiza wawe bwite no kuba warabatijwe icya kabiri n'ukwezwa na mpemu kw'Imana yoza impemu ikuramo ibintu byose byo mu isi n'ibyifuzo byo mu isi hanyuma rero mpemu yera akinjira amazi agatanga ukuvuga kwa kabiri kandi akuzuza icyo gikoresho cyejejwe akaro rero ni nk'uku rero ibyo nababwiye utizera shira ku ruhande maze ufate umukate raba rero ikirahuri giteretswe mu kinyankoko ntugitora gusa hanyuma ngo ugishire ku meza yawe kandi ngo ucuzuze amazi cyangwa amatoya mu kugitora ni ugutsindanishirizwa kucoza n'ukwezwa kuko ijambo ry'ikigiriki kweza ni ijambo ririmo amajambo abiri risigura cyejejwe kandi cyashyizwe ku ruhande kugira ngo gikoreshwe ibi mu byihanganira ubu ese kugira ngo ndabatsitaze aho niho mwebwe abapiligrini horinosa abanazare munanirirwa kubandanya gushika kuri penekoti mwarogejwe kubwo gutsindanishirizwa ariko igihe mwari mushitse aho gushirwa mu gikorwa ku bw'ingabire zo kuvuga mu ndimi n'ibindi bintu mwarabyanse musubira kugwa mu ruzitiro ubugira kandi murabona rero ibyo nibyo bishika byama bishika rero sinshaka kubanegura ariko gusa jewe nshaka kwikura ibi mu mutima kandi byamye birurumbira muri jewe kumva ndi ngaha ku bw'ibyo nobivuga gusa namba ubuntu bwa kare n'ubwa demusi na bariya n'ubwanyu mwese ndaja kugerageza uko nshoboye kugira ngo nde muri uru bugingo bwanje hanyuma rero n'ahanye bisanzwe bigereranywa n'ibya mpemu rero turabona yuko aho kuvuka kuba gukwiye iyo umwana kenshi rero iyo inemba imenetse nta kintu kinini ya cyane utegerezwa kubikora ko cyandi amarasaje nta kintu kinini ya cyane utegerezwa kubikora ko ariko mu ntumbero ho kuza ubuzima mu ruyoya utegerezwa kurukubita urushi maze ugatuma rurira kandi ibyo ni rero ata amashuri mfise nk'uko bene data ngaha babyigishije neza bo ariko jewe ntegerezwa kwisunga ibidukikije kugira ngo nsigure ibyo bintu rero ngibyo ibyo nibyo byashitse byafashe ikofe nyaryo kugira ngo ibi bibinjiremo rero ugira ikintu kimeze nk'ikikunyiganyije gatoya nkumbure ntibyosaba kumukubita urushi ariko gusa kumunyiganyiza gatoya ihonye ishiyumviro cy'uko yavutse rimwe na rimwe kizobikora mufata umunyiganyize adatanguye guhema umukubita urushi gatoya aho rero arasemerera mu ndimi zitamenyekana kuri we ndibaza ariko wewe uko biri kose kandi we avutse urwamo kandi ndiyumvira yuko namba umwana avutse acereja atabishobishwe n'umwana apfuye iyo niyo ngorane y'ishengero muri iki gihe uko ritunganije dufise abana benshi rwose bapfuka bapfuye nibyo bakeneye urushigo ubutumwa bwiza murabona maze ruheze rubakangure rubashobotse rubagarukana ubwenge gutyo imana ibashe kubahumekeramo impemu y'ubugingo kandi rero tubona yuko ibyari ukuri rwose ni itewolojiya idashemeye ariko ni ukuri uko biri kose kubw'ibyo mwitegereze mu kuvuka k'urubuto urubuto rwa kera rutegerezwa gupfa imbere yuko urushasha rushobora kuvuka kubw'ibyo rero urupfu ruragoye igihe icari cyo cyose kubw'ibyo rurababaza rutera agahinda ivuka nuko nyine kukuba uzanye ubuzima mu isi kandi birababaza Yesu yavuze yuko ijambo ry'iwe ari urubuto mubivyo yagiye kubiba rero ibyo turabimenyereye kandi nshaka kwigisha ibi nk'icigwa cyo mu ishuri ryo kuwiyinga kuko ni kuwiyinga mwitegereze rero iri jambo ni urubuto ariko mwibuke urubuto ruzana gusa ubuzima bushashi iyo rupfuye kandi nicyo gituma byari bigoye rwose kuri abo bafarisayo gutahura umwami wacu Yesu Kristo kuko bagendera mu byagezwe kandi byagezwe byari ijambo ry'Imana mu ishusho y'urubuto ariko igihe ijambo ryagirwa umubiri maze ntiribe ariko umuntu rero umuntu n'ibyagezwe ntibishobora kuberaho icyarimwe kuko ubuntu burengeye rwose ibyagezwe ibyagezwe ntibinabwegereza rero ku bw'ibyo biragoye rwose ku bafarisayo gupfa ku byagezwe byabo kugira ngo ubuntu bubashe kuvuka ariko bitegerezwa kuhava ibyo byagezwe bibiri ntibishobora kuberaho icyarimwe ntihashobora kuba icyagezwe kivuga yuko ushobora kurengana ikimenyetso n'ikindi kindi kivuga ko udashobora kukirengana kimwe kivuga ko ushobora ikindi kivuga yuko udashobora hategerezwa kuba icyagezwe kimwe mu mwanya umwe nkumbura igihe kimwe washobora kurengana araba neza ariko ubu kiratukura hagarara murabona rero ku bw'ibyo ntiyashobora kuberaho ibyagezwe bibiri icyarimwe rero turabona yuko byaba icyiyumviro cyanje ubu kuri mwebwe bisaba umubabaro agahinda kugubwa nabi raba inge nabo bafarisayo bapfiriye kuri ibyo byagezwe biciye mu mubabaro agahinda kugubwa nabi ariko bitegerezwa kuba uko rero tubona yuko imvura izana ibyamwa ku isi bipfukira nk'uko umwivuzi w'amazina yavuze ati mu murima y'umuturagaro no mu birere byononekaye byuzuye ibicu ariko iyo tutaronka umuturagaro n'ibirere byononekaye byuzuye ibicu akama gatoyi k'imvura kayunguruye kakatuzwa kava mu biyaga kakayungururwa gatandukanywa n'umunyu ntikovutse bisaba iyo mirabyo muturagaro turagara ikintu cononekaye kaye kigoye giteye ubwoba kugira ngo bizane ibitonyanga bijojota by'amazi bisaba umubabaro kugira ngo hazipfuka bisaba urupfu kandi uko ibicu bipfa niko imvura ivuka kuko imvura ni gice cy'icyo gicu kimwe gitegerezwa kuvaho kugira ngo ikindi kibeho rero na bene data ngaha bamwe muri bo bari bashoboye barashoboye akubaha ibyagezwe byose kuri ibyo bintu jewe sinshobora ubu reka dusimbire ku kindi kintu ku by'icyemezo gitoye gusa niyumvira yuko rimwe mu mashuri meza aruta ayandi umwe wese afise ibyiyumviro byiwe bwite kuri ryo ariko niyumvira yuko ishurwe ryiza kurusha ayandi nigeze kubona ndabiravye ni hariya inyuma mu buseruko irisi ryacu ryo mu bidengeri ni bangahe bigeze kubona irisi ryo mu bidengeri yo gusa kuri jewe nta kintu kiriho nkaco ariko mwarabonye Ichi ryo risi ryo mu bitengeri ryategerezwa kuba ndiyumvira kuvyo Yesu yavuze murabe ishuko ingene rikura ntiryirirwa riratama ntirijisha impuzu yamara Salomo ubwiza bwiwe bwose ntiyashajije nka rimwe murayo kuko ubwiza bwa Salomo n'impuzu zo gushaza byari ibintu byakotswa ariko irisi mu bwiza bwaryo n'ubutsima butuma riba ryiza si ikintu kimwe cyakozwe cy'ukwisiga irangi ni nka kurya nyene kw'abagore bacu siniyumvira ko mutegerezwa kugira ibyo bintu byose bisa n'urwatsi murazi n'ingohe murazi ndende nk'uko n'ivyo byose byo kwikora canke oya ivyo bintu byose ndabivangavanga mu maso yanyu hose kugira ngo mwigire beza ubwiza ni kurya ubwiza bukora niwongera ko bikeya kubyakozwe n'intumwa kabiri umurongo wa kane ukabivanga byose hamwe kuri bike byo muri Yohana 3:16 bizorengera ico kintu icyo ari cyo cyose Macte Factory yigeze kugerageza gushyiraho murabona umugabo we awe azogukunda kurushiriza abandi bantu bose bazogukunda kurushiriza kandi ndazi neza ko n'Imana ari uko Iris niko yavutse ni murirabe ingene rikura rijisha impuzu ritegerezwa kwikuza iryo risi ryo mu bitenge rabaho rica umwanda ibyondo ibiziba amazi y'urwondo amazi yutuye imyanda ryicira inzira muri ibyo byose ako karema ngingo gatoyi k'ubuzima ryikora ubwaryo kuva munsi y'ikidengeraho ibikerena n'ibintu biri maze rikishikana hejuru riciye muri ibyo byose ariko iyo rigeze imbere aho izuba riri riba rivutse akabuto gatoya kugurukira k'ubuzima ntirishobora gukora ibyo gushitsa riciye muri izo ntambuko zose ritegerezwa kuza riciye muri ibyo icyo nico kirigira nuko izuba ubwaryo niryo ririkuza kandi iyo rigeze neza hejuru y'ibyo bizi bibi byose n'ibyondo n'ibindi rero riba rinezerewe cyane ritanga gusa ubuzima bwaryo ku buntu kandi n'ubuzima bwiza iyo rigeze imbere ya kirya kiri kwegera hejuru niyumvira kwicara ikigereranyo cyiza cy'ubuzima bwa gikristo igihe ikintu kinaka kigukwegera kure y'isi gushitsaho umunsi umwe uvukira imbere yacu nyene kubwa mpemuyera ese nge nari byiza ugerageje kurifasha uraryica ni nk'umunsi w'inkoko iyo upfutse umuswi w'inkoko iyo upfutse murazi namba mwarigeze kubona umwe muri iyo mitoya harya nyene ku gasongero ku munwa wayo canke iyindi nyoni yose ipfuka ivuye muri ritegerezwa kirakura icyo gishishwa kirigi ibice by'inyuma vya kera vya magi bitegerezwa kubora kandi utegerezwa gufata umunwa wawo mutoya maze ugahagaragura ujana inyuma n'imbere gushitsaho umene icyo gishishwa tuvyita kwicira inzira hari yepfo muri ekentu ikaho nturuka kwicira inzira ntibiraba ba batora ubundi buryo bwiza kurusha murabona kuki n'inzira Imana yatanze ugerageje kufa sujo wica ukuye kwigishishwa uzopfa murabona utegerezwa guto gukora cyane kuruha kumena kugira usohoke uko niko umukristo ategerezwa gukora se umuntu kanaka gusa guto kugutora mu biganza kwinjiza utegerezwa kuryama hariya gushikaho upfubora maze ukavukira mu bwami bw'Imana n'inzira yatanzwe n'Imana ntiwinjira muciye mu bitabo canke gukorana mu biganza no kuba umunywanyi kuvyimba kuvyimbuka utegerezwa gusa kuva muri icyo gishishwa cya kera mwitegereze nta bundi buryo bwiza kurusha barigera baronka nta buryo bwiza kurusha batoye bw'umwana bwo gushika kuca ashaka hamba vuye uburyo bw'Imana kuri we rero iyo uruyo yaruvutse woshobora gushira inkengeri hari y'iruhande y'agatanda ukavuga uti mwana wanje mutoya ndi iyo umunyatheolojiya mu buryo bumwe narasomye ibitabu ningene barera umwana kandi ndakubariye uri umwana w'igihe kigezweho wavukiye mu nzu igezweho ku babyeyi bagezweho niwasonza canke ukeneye ye mama canke jewe upfuze gusirya nkengeri ntoyi nibizokunda uburyo bwonye nashobora gushika kucashaka nukurira iyo niyo nzira y'Imana kandi iyo niyo nzira turonkera mu byo dushaka nukurira ntugira isoni vuguti mfise inzara y'Imana nturabe namba badiakona bungere canke baribo bose bari mu micungararo semerera uko biri kose bajonse bicaye hariya bizana ubuhe budasa semerera iyo niyo nzira yonyene yo kubironka gushikaho uronkera imfashanyo yaravyigishije igihe yari nga ku isi murazi kubijanye n'umucamanza mubi imarito y'iryurume sinzi uburyo rikozwemo nkumbure hobaye hari umuhinga ngaha wa ngiye gusa kuvuga ingene niyumvira ishobora kuba ari ubwoko bumwe bw'igitigiri kirekire gitsindagiye gifatanirije hamwe mu ijoro ry'umwiza maze rikagwa ku isi kandi iyo riguye rikanye rivuka mu ijoro ariko mu gitondo riba rirambitse ngaho rikanye hahinda agashitsi ku cyatsi gitoyi cyane rifashe ku mugozi wo kwanikira ku impuzu ariko reka izuba ryake gusa rimwe mwarabonye ingene rica rinezerwa rica rirabagirana rigashishimuka kuki rirazi yuko ari uwo muco w'izubuja kurisubizaho ryari riri mu itanguriro kandi uko niko biri ku mugabo cyangwa umugore wese yabyawe na mpemu w'Imana meze hariho ikintu kimwe kubijanye nibyo iyo umuco umukurikiye hejuru yacu bituma tunezerwa kuko tuzi yuko tugiye gusubira iyo twavuye mu gikiriza cy'Imana rirashobora gukayangana n'umunezero y'izuba rirasi yatankeka rizi yuko rigiye aho ryaje riva utuntu dutoya dusanzwe ariko twoshobora kubandanya natwe ariko reka dutore ikindi kintu turazi yuko urubuto rwa kera ari rutegerezwa imbere yuko urubuto rushasha rushobora kuva mu rubuto wake rutegerezwa kubora tankeka sugupfa byonyene ariko kubora inyuma yaho rupfiriye ivyo turazi yuko ari ukuri nico kimwe nyene mu kuvuka gushasha ntitwigera dusubira inyuma ariko tuje imbere iyo tuvutse ubwa kabiri kandi nico gituma niyumvira uyu munsi ako dufise ukuvuka gushasha kw'inkomoko kwinshi cyane esi kwinshi cyane bambe nuko urubuto ari nkumbure ruzokundana n'ijambo cyangwa uwo muntu ariko ntibishaka kubora ngo bave muri rwa rutonde rwa kera barimwo ntibashaka kuruvamwo bashaka kuguma ari kwa gukorana kwa kera kandi bavuga ko baronse ukuvuka gushasha canke ubutumwa bw'igihe ivyo tubibona mu gihe ca Luther Wesley abapentekoti canke ibindi bintu byose baguma bagerageza kumata ku gukora kwa kera kandi bavuga ko baronse iki ariko igihe cyo gukora kwa kera gitegerezwa gupfa kikabora kugira ngo kizane gishasha bagoma bashaka akumata itegereze baratse yuko gukora kwa kera kwapfuye ariko ntibashaka gusa kubora no kuvamwo rero kubora ni igihe cy'ukuri wavuyemwo iyo biyitirira ko bavutse ubwa kabiri ariko kwiyitirira ni ikimenyetso gusa cy'uko babyawe kubora bizana ukuvuka gushasha utegerezwa kubora kavamwo nka kurya nyene twagize mu bihe byose mu cawe sireyi n'ibindi byose ariko ikiriho nuko kuvuka gushasha kwaserutse wesireyi cyangwa Luther yajatsanye ijambo rimwe umugorotsa jozobeshwaho no kwizera rero ntiyashobora kubandanya amase kugukora kwa kera yategerezwa kukuvamwo akandi rero igihe abo kwa Karve bashikana ishengero Anglikana ahantu hari aho mu nyigisho zo kwa Karve gushitsaho Imana ihagurukije inyigisho za Kiarmenia arizo zari za John Wesley gukora kwa kera kwategerezwa gupfa kugira ngo ugushasha kuze kandi aho igice cya Wesley cyahera n'ibihe bitoya byose cyangwa amababi yari yaje akumutumba cyangwa intimatima mu gihe cya Wesley murabona igihe Pentecoste yaza izanye gushumbushwa kw'ingabire tegerezwa kuva muri Baptiste Presbyterian Peregrine Holiness Nazareth Church of Christ nivyo byose bategerezwa kubivamwo bakabora bakabivamwo kugira ngo bakire kuvuka gushasha mwama mwita basazi ariko ni nkuko Pawulo yavuze igihe yabora akava mu byo yahora yitirirwa yavuze ati mu nzira bita igice niyo nzira nsengera mu Imana yabasohokuruza mu nzira bita igice murabona yari yakiriye ubugingo bushasha yuko isezerano rya kera ryari ryavyaye rishasha kandi yategerezwa kubora ava mu rya kera akarigira gusa igitutu mu ntumbero yo kuba aho niho nyene tugeze ubu rero munyihanganira ariko icyo ni cyiyumviro cyanje amashengero yabaye ayagendera ku rutonde ku buryo udashobora kwinjira muri rimwe kiretse uri umunywanyi wa dutegerezwa kugira ikarata y'ugufatanya cyangwa ikintu gisa n'ikikuranga kandi kubwo kwizera umuryango wonyine unyugururiwe n'aba badandaza kandi mu gihe batari dini ndashobora kwinjirana nabo ariko kandi ngashobora gushikaho kuzana ubutumwa ubwo numva ko buri ku mutima wanje ku bantu ariko yabaye nayo urutonde cyane kandi ndabakunda mwebwe bantu baba Pentekoti kandi Pentekoti si dini uko biri kose mwiyita gusuko Pentekoti n'ubuzima kandi si dini ariko murabona ikiriho nuko bigoye cyane ku bantu benshi mu gihe babiraba bakabyizera maze bakabibona bigaragajwe rwose n'Imana mu ijambo yamara n'ibintu bigoye cyane kubora uva muri ikirya kintu wabayemo nuko riki ni hehe ndonkeri mfungurwa zanje ikimani nizo fungurwa zawe Imana nicyo kintu kwiye kwishimikiza mubanze mwitware ku bwami bw'Imana no kugororoka kwayo ndabirekera ngaha murazi ibyo ndiko ndavuga tubwirwa n'abavugishwa b'Imana yuko dutegerezwa kuronka isi nshasha ijuru nshasha sinshasha namba mushaka icyanditswe cyayo ni byahishuriwe Yohana 2:1 noshobora kukibabwira ndahafise ngaha Yohana yavuze ati mbona ijuru risha n'isi nshasha kuko ijuru rya kera n'isi ya kera byari byagiye byari byagiye rero namba dutegerezwa kuronka isi nsha isi ya kera n'isi nshasha ntibizoshobora kuberaho icyarimwe cyangwa isi nsha n'isi ya kera ntibishobora kuberaho icyarimwe rero kugira ngo turonke isi nsha ya kera itegerezwa gupfa rero namba ya kera itegerezwa gupfa ubu rero iriko igira imibabaro yo kuramukwa kubyirya nshasha kandi rero namba umuganga yagiye gusuzuma umurwayi yari mu mibabaro ubu kimwe mu bintu uwo muganga yakora ibyo ndiko ndabivugira imbere ya babiri cyangwa batatu ndabizi mu baganga beza ngaha baganga b'abakristo kandi no babajije ibi kimwe mu bintu bya mbere uwo muganga akora iyo nyuma yaho arabiye uwo murwayi ni uguharura umwanya w'iyo mibabaro imibabaro y'ukuramukwa aharura umwanya w'iyo mibabaro ingene yegerenyeranye n'ingene umwo wose ugenda urushirizaho gutera ubwoba umwubu ugoye kugira gusumba ubundi ukurikira ugoye kurushiriza igenda yegerana hamwe uko niko usuzuma icyo gikorwa kubw'imibabaro yo kuramukwa rero nabisi itegerezwa gutanga inzira y'ukuvuka kw'isi nshasha rero dusuzume imwe mu mibabaro y'ukuramukwa turiko turaronka ku isi maze rero turaja kuraba ibyerekeye umunsi n'ibyerekeye gusa higeze mu mibabaro yayo intambara ya mbere y'isi yose yerekanye imibabaro ihambaye y'ukuramukwa yerekanye umwe mu mibabaro ya mbere y'ukuramukwa yayo yagiye mu mibabaro kubera icyo gihe kuri yo twazanye ibisasu binini ya kandi twari dufise inkoho n'ibyuka by'ubumara kandi muribuka nkumbure benshi ntibashobora kwibuka naragahungu gatoyi gusa ek'imyaka nka 8 ariko ndabibuka bavuga ibijanye n'ibi byuka bya mutarde na cloro n'ibindi ingene bisa nuko bo bitera gusa maze bati byo turi isi yose byo kwisha abantu bose rero nkumbure hoba ugusambuka kwabyo maze imiyaga ikabisanzaza ku isi yose ningene abantu bose batinya byo gupfa icyo kirwanisho gikomeye cy'ibyuka by'ubumara isi yabiciyemo yagize imibabaro yo kuramukwa yayo ya mbere
she almost had to give away
kandi rero tubona yuko twagize intambara ya kabiri intambara y'isi kandi imibabaro yayo yari ihambaye kurusha igihe cyose biba biteye ubwoba kurusha imibabaro y'ukuramukwa y'isi yahatswe gutegerezwa kuvaho mu gihe cy'ibisasu bya kirimbuzi kuko byosambuye igisagara cyose byari bihambaye kurusha imibabaro y'intambara ya mbere y'isi yose kubijanye no gusambuka ku isi rero irati yuko igihe cyayo cyo kuramukwa cyegereje nico gituma iri mu ruhagarara cyane ibutsa amahoro nkuko iri nuko hariho igisasu cha hydrogen n'ibisasu bya rutura byo mu kirere byoshobora guhonya isi yose ihanga rimwe ritinyirini uko ryoba riri toyi kose basisi ibyo bisasu bya rutura bavuga ko nyene bizo kimwe muri ibyo boshobora kubirongora bakoresheje inyenyeri maze bakabikorera ahari ho hose ku isi bashaka uburusiya nkuko numvise mu makuru ubundi munsi bavuga ko bushobora guhonya iki gihugu kandi bakarinda ama atoma kizi byo bintu guhonya igihugu cabwo ntituzi ico twokora kuri ibyo umwe wese avuga uko kandi nuko ubumenyi bw'abantu bwashitse mu isuzuma ikomeye y'Imana gushikaho bagiye kuzokwihonya ubwabo Imana irareka yamire ku bwenge bukisambura ubwabwo Imana nta kintu na kimwe ihonya umuntu arihonya ubwiwe akoresheje ubwenge nk'uko yabigize mu itanguriro afata ubwenge bwa Satani mu gishingo cy'ijambo ry'Imana ubirazi uyuko itegerezwa kubaho nishobora kubyihanganira uburusiya ndibaza bwonehoneje iki gihugu uyu munsi iyaba byiyumvira yuko bwoshobora kurihonya maze rikiziga mu bwaryo icari cyo cyose muri ibyo bihugu bitoye cyoshoboye kubikora ariko biratinya kuko bizi yuko iyi si dashobora guhagarara mu kibanza cyayo bimeze uko kubw'ibyo isizi yuko imibabaro y'ukuramuka kwayo ikomeye cyane ku buryo itegerezwa kuvaho hasigaye hagiye kuzobaho ukuvuka gushasha yavutse vuba ndashima kubw'ibyo ndarushijwe n'iyi uwo uwari we wese arazi yuko nga ari ahantu h'urupfu n'agahinda n'ukutumvikana n'ubwoko bwose n'ibindi nezerejwe n'uko itegerezwa kuvaho kandi nezerejwe n'uko igihe kiri hafi nk'uko Yohana yavuze wa kera naho biri uko nuze mwami Yesu rero itegerezwa kubora tankeka nkuko navuze kugira ngo haze ukuvuka gushasha raba ibyo yaboreye mu itegerezwa bene data yaraboze rwose politike yayo no gukora kwayo byaraboze nye nuko bishoboka nta gufa na rimwe rikomeye muri yo mu gukora kwayo ko ku isi politike yayo n'urutonde rwayo rwo gusenga nica rico cyose umwavuga ati ndi umudemokrati wunde ndi mu republike ndi mu methodiste ndi mu batiste rero ibintu byose byaraboze rwose hategerezwa kubikintu gitanga inzira ntiyashobora kwihangana ushitse umu George Washington cyangwa umu Abraham Lincoln muri buri gihugu cyo muri Leta Zunze Ubumwe bigumari ibidashobora kugaruka byararenganya ugucungurwa hari ikintu kimwe gusa gishobora kuyifasha no kuza kumuremyi amina irati yuko itegerezwa gutanga inzira iri mu mibabaro n'agahinda umuntu ntamenya icyo gukora umwe araba muri iyi nzira uwundi irya nzira n'ibindi byose umwe atinyuwe umwe agerageza gukora ikintu kica guhonya ubu ari gerageza kurwanya urya guhonya urya wundi gushika rero bagifise mu minwe y'abantu y'abanyabyaha bashobora guhonya isi yose mu minuti itanu murabona kubw'ibyo irazi yuko idashobora kubyihanganira abantu bazi yuko idashobora kubyihanganira kandi si izi yuko bagiye gushika kuko Imana yavuze yuko bigiye kuba majuru yose n'isi bigiye guturigwa hagiye kuzobugu asubiranamo kwiki ikintu cyose ku by'isi nsha irashobora kuvuka Imana yarabivugishije yaraboze mu gukora kwayo kose kandi itegerezwa kubikora kugira ngo iboriveho nico gituma we niko yavutse ahagaritse umutima kandi atukura mu maso kandi yiraburaniwe kandi nyamugigima ahantu hose no hirya no hino y'inkome kandi n'ibisebuzi by'amazi muri Alaska no kugigima hirya no hino y'inkombe kwa nyamugigima n'ibindi n'abantu bandika bati mbega dukwiye kuhava mbega dukwiye kuhava murabona ntibazi icyo bakwiye gukora nta hantu umutekano hari uretse muri Kristo umwana w'Imana nzima kandi n'ikintu kimwe gusa ari cyo buhungiro ni muri we abari hanze yaho bose batsoho natankeka nk'uko Imana yabivuze ubu turabe mu gitabo cya muganga uko biri maze turabe nambi bitegerezwa gushika mu gihe isi nshiri kwiravuka Matayo 24 mu gitabo cya muganga ari cyo Bibiliya maze turabe ibyavugishijwe ibikwiye kuba ibimenyetso byaryo Rero iyo umuganga ati ibimenyetso byo kuvuka k'umwana kandi neza igihe umwana akiraze ategura ibintu byose kuko arazi icyo ari gihe cyo kuza k'umwana kuko ibimenyetso byose biravyerekana inemba y'amazi yamenetse amarasa ubu naho haragetse umwana yamanutse n'igihe cyuko umwana avuka kandi rero ategura ibintu byose kubyivyo rero Yesu yatubwiye neza neza na neza ibizoshika neza muri iki gihe yaratubwiye muri Matayo 24 yuko ishengero ishengero nyaryo hamwe n'ishengero rindi bizoba ishengero ry'umubiri n'ishengero rya mpema zoba yegeranye cyane abigano ku buryo byotsimiza batoranijwe yaba byoshoboka ko ibyari byarabaye mu gihe cyanuwa ingene bafungura banywa barongora barongorwa hamwe n'ubu humbye tubona ku isi no munsi bibiliye igitabo cya muganga cyavuze ko byoshitse rero iyo tubonye ibi bishika tumenya ko ukuvuka kwegereje bitegerezwa kuba uko ego mugenzi ubu ibyo tubyitegereza mu gihugu si mu gihaga ahubwo ni ku isi ubisirayeli shengero reka turigaruke ko iminota mike y'imaze reka turikurikirana iminota 10 iri imbere nkumbure isirayeli yagize imibabaro yo kuramuka igihe cyose haje umuhanuzi ku isi ryagira imibabaro yo kuramuka ku butumwa bwiwe byatumye nwe n'iki umuhanuzi yari afise ijambo kandi yaryabibye ibintu byinshi bibotse ryarigiriye amategeko umukazo muri ryo kugezaho uyu muhanuzi yari nyiganije ku buryo ritakaza urufatiro rwaryo banswe n'abantu bose rero kubyivyo iyi imana yarungi ku muhanuzi ishengero ubwaryo ryaja mu mibabaro yo kuramukwa kuko umuhanuzi ijambo ry'uhoraho riza ku muhanuzi we gusa kandi ni ukuvuga ko ijambo ryavuzwe ku by'icyo gihe rigaragazwa n'umuhanuzi w'icyo gihe nuko vyamye kandi amashengero yubaka uburyo bwo gukora ku idini ku ijambo kugezaho yari nyiganyijeho yaza ryagize imibabaro yo kuramukwa byari biki gusubira ku ijambo gusubira ku ijambo uburyo bwo gukora kw'amadini nta buzima bugira ni ijambo ry'imana gusa rifise ubugingo uburyo bwo gukora kw'amadini bwubatse iruhande yaryo nta buzima bugira ijambo niryo ritanga ubugingo ubutumwa bwiwe bwagarura abasigaye ku ijambo akagwi gatoya kazosohoka maze kizere rimwe na rimwe nkumbure mu gihe cyano wa nk'abantu umunani gusa ariko ubwo biri kose imana yaragarura abasigaye hanyuma ihonya kandi bategerezwa kujanwa nuko kunyiganyiga nkuko byagenze mu bihe byose kugezaho amaherezo ishengero rya babyariye umwana muntu kandi uwo mwana muntu yari jambo ubwaryo bwihaye umubiri ubwa mbere na mbere jambo yariyo kandi jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe yanesheje gusa buri dayimoni buri nkomezi ku isi zaza zimurwanya n'ijambo rya data gusa ikigeragezo cyose satani yamuha yakarira satani ntabwo yakoresha inkomezi ziwe bwite yari afize ariko yakoresha ijambo ry'imana handitswe ngo kuko we yari jambo aho satani yatera eva we ntiyari jambo rero ntibyakunze igihe yatera mose byagenze uko nyine ariko aho yikubita ku mwana w'imana we yari inkomezi z'umuyaga nkuba 10,000 byayikuye ko amababi igihe yaguruka maze akavuga ati handitswe ngo umuntu ntazobeshwaho n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana uwo yari wa mwana w'umuntu yihaye umubiri ijambo ry'Imana nirihoraho ubwaryo ryagaragajwe mu mubiri aha ku isi ngo iserukire ku ijambo uko niko yari menya ibyari mu mitima yabo uko niko yashobora kubwira Filipo aho yari uwo yari we yashobora kubwira Simoni Petero uwo yari we yabwira wa mugore kwiriba kubera iki yari ijambo neza bibiliya yavuze iti mu Baheburayi igice cya 4 ijambo ry'Imana rifise ubukuba rifise uburyo buruta bw'inkota zose ritanye ingingo n'umusokoro risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagabira yemwe barya abaherezi b'abafarisayo b'impumyi ntibashobora kubibona iryo ryari ijambo ryagaragajwe kuko bo barizingiye mu buherezi no mu buryo bwo gukora kw'amadini kandi uburyo bwo gukora kw'amadini bwa kera yategerezwa kuva mu nzira ryari ijambo ariko ibyari byarasezeranywe byarashikijwe rero asangwa byarashikijwe bitegerezwa kubora n'igishishwa urubuto rwarabandanije mose ntiyashobora kuzana ubutumwa bwa nowa nk'uko yesu natanga ntashobora kuzana ubutumwa bwa Noa kuko cyari gihe kandi urubuto rwa kera rwari mukuri ariko rwari rwarakoze icyo rwahamagariwe none rwari rwarapfuye maze ruragena uguhindurwa uva mu bya kera uca mu bishasha aho ubuzima bwari nibyo byatera amakenga abantu kandi ni nabyo bibatera amakenga uno munsi nituriko turuba ku ruhome nkaho twotangurira ku butumwa bwa Riteri tukamanuka neza ku murongo ugororotse canke ubutumwa bwa Pentecote neza turiko turubaka imfuruka turiko turubaka inyubako ijambo ry'Imana nibyo turabirako uwari we wese ashobora kugira umurongo utumbere yariko kubaka imfuruka bisaba umuhinga ibyo bisaba inkomezi z'Imana bisaba uwasizwe avuye mwicuru arungikwa gukora ivyo niko vyamye muri buri gihe kandi mu gihe cy'abahanuzi ijambo ry'Uhoraho rizariciye muri abo bahanuzi maze bakubaka izo mfuruka bakagira itandukani ariko abubatsi bashasha kubaka uruhome si uruhome na gato ni inyubako inyubako y'Imana ubu twumva kandi tuzi ko ibari ukuri ko uburyo bwo gukora kw'amadini bwari bwaraboze muri buri gihe kandi buri uburyo bwo gukora kw'amadini bwabo bwategerezwa kubora maze bugapfa kugeza aho rigashengero rivuka muri ako kajagari kaboze niho hava mu ijambo bwaryo ijambo ry'Uhoraho riza kubahanuzi ntiryigera riza kubaherezi riza kubahanuzi kandi mwitegereze igihe ryagenda uko amahezi ryo jambo ryose ryavutse ngaha mu mubiri w'umuntu ukunengesera kose kumana mu buryo bw'umubiri kwaba muri we yari ijambo abahanuzi igice jambi jambo ry'igihe cyabo twebwe uno munsi turi igice cy'ijambo twebwe dukurikira ijambo ariko we yari ukunegesera kose kw'ijambo we yari ijambo yavuze ati igihe bamwitsigiba bamwagiriza ko yagira uwungana yigira uwingana n'uwungana n'Imana kuko we yari umwana w'Imana bamubwiye bati yemwe wewe wigira Imana yavuze ati mbega ntihanditswe mu byanditswe byanyu ko mwita bamwe ijambo ry'Imana ryashitse ko Imana abahanuzi kandi byari byo none jewe munshira kwiteka gute iyo mvuze ko ndi umwana w'Imana aho kunengesera kose ku mwana mu buryo bw'umubiri kwaba mu mwana w'Imana we yari kugaragazwa kuzuye ku Imana ibyo ni by'amaherezo imibabaro yo kuramukwa kuri abo bahanuzi emwe kobo bari ijambo berekeza kuri kurya kunengesera ubwako ukunengesera ku ijambo hanyuma rero amaherezo uburyo bwo gukora kwa madini kwarapfuye kugeza aho jambo yihaye umubiri abana natwe raba ukuntu vyibonekeje kuri Yakobo raba ukuntu vyibonekeje kuri Yosefu neza na neza yakundwa na bene se wiwe yankwana mwene w'abatampamvu yari uwa mpemu yashobora kuvuga ibintu imbere y'igihe agasobanura indoto ntacyo yashobora gukora ngo ntameruko yari yavutse ameze uko yari yaratoranijwe ngo ameruko ariko yarankwa na bene wabo kandi amaherezo yamugurishije intete z'ifeza 30 hafi intete 30 maze araduzwa yicara iburyo bwa Farawo raba mwibohero ryiwe hariho umukebyi n'umusukutsi umwe yaratimye uwundi arakira Yesu mwibohero ryiwe kumusaraba umwe yaratimye uwundi arakira neza na neza maze azamurwa mu majuru hanyuma yicara ku ntebe y'ubwami bw'Imana kandi igihe azosubira kuyivako hazokumvikanijwe nimupfukame maze indimi zose zature kandi iyo Yosefu yava ku ntebe y'ubwami akagenda inzamba yaravuga kandi amavi yose yategerezwa gupfukama Yosefu yari kwaraza rero igihe kimwe inzamba ihambaye y'Imana izopfuka abapfiriye muri Kristo bazuka kandi amavi yose azopfukana n'indimi zose zizokwaturira ijambo ariko azobaje akurikira iki azobaje ngaha kubera iki nimwitegereze yabyaye iri jambo rikwiye ryari ryihaye umubiri mu mibabaro yo kuramukwa y'abahanuzi basemerera bati araje 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 rero ariko yamaze imyaka 150 twisunze kahise hamwe n'ibyanditswe kuva kuri Maraki gushika kuri Yohana bari bafise abize teolojia gusa abahereza bungere aha rero turashobora kwiyumvira ibyo tu batabifise n'ubuhe bwoko bwo gukora bw'amadini bwabwo bwaboze ritegerezwa kuba ryarimwe imyaka 150 butumwa bwihariye bwaniko warahagize ipfuye ku Mana rero abahereza bahanuzi n'abandi barabara sishitse mu kajagari kabi ryari ryarabotse rero Yohana Eliya yasezeranye muri Maraki 3 si Maraki 4 Maraki 3 yuko Yesu yavuze uko nyene muri Mara Matayo 11 igihe ijisho ry'inkukuma rya Yohana ryaho kumishwa nkuko nizera ko pambere yabivuze mu gitabo cyitwa ibihe bya mbere maze akavuga ati genda mu mubaze ko we yobari wa gundi canke ko dukwiye kurindira ubundi murabona hanyuma avuga ati yes nyuma yo gusubitsa inyuma ntumwaziwe amaze kubabwira ngo bagumaho mu gikorane bavye bitegereza ibyabaye hanyuma magende mwereke Yohana ibi bintu kandi hahiriwe ubudatsitara yarahindukiye mazara abigishwa biwe hamwe nabantu yari kwaravugisha maze avuga ati mbega mwagiye kuraba iki gihe mwaje kuraba Yohana yavuze ati mbega mwagiye kuraba umuntu yambaye impuzu zirembye hanyuma avuga ati ndababwira boni bamwe baba mu ngo z'abami yavuze ati mwagiye kuraba irenga rihunga banywa n'umuyaga mu yandi majamba kantu gato yikose kaje gaca kamu hunga banya ndakubwire hamwe woza hanyuma ukifatanya n'umugwi wacu udushobora kugu umushahara mwiza kuruta uwo si Yohana hamwe gusa utokwigisha urya ibi nabiriya emwe urashobora kwinjira mu mugyu yaje uwo si Yohana yavuze ati ariko mwagiye kuraba iki uvugishwa n'Imana akandi ndababwire aruta cyane uvugishwa n'Imana uyo niwe yanditswe n'umuhanuzi avuga ati umve ngira ntumi integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje aho ni Maraki gatatu ku murongo wa mbere si Maraki kane namba uwo n'uwundi kuko uwo Eliya niyaza isi zoci turigwa ubwo nyene maze abagororotsi bagendere mu minyota y'abanyakibi rero itegereza ubutumwa bwiwe ntibyigeze bubakangura rwose mu itiro ry'idini barimo bavuze gusa bati hari umugabo yasaze hari yepfo mu murengane vuba yigira umusaza ariko agerageza kwibaza abantu mu mazi kwibiza abantu mu mazi hari ya hepfo murabona basha n'umuntu ataca maze emwe ntiyambaye n'impuzu zibereye yitsingiye ku rushato rw'intama rero n'umukenewi nk'imbata ya Yobu mbehoho yajapfa mu yihe seminare afise ikarata y'umunywanyi nyabaki ntituzonafatanya nawe mu bikorane byiwe tuzomureka gusa agume hirya hari yepfo maze yicwe n'inzara murabona isi ntiyahindutse rwose cyo kimwe n'ubwo bwo gukora kw'amadini ariko tuzomureka agume hari ya hepfo gusa ntanafise murazi impamvu ataravi se mwibuke ko se yari umuhereza ariko ni kubera iki atakurikije umurongo wa se kandi ari wo wari umugenzi wo kubana babikora uko muri kirya gihe kuko yari afise ikintu ubutumwa buhambaye rwose yategerezwa kumenyekanisha Mesiya kuko mpemu yera yari yabivuze uko arya amasesigarira make yari yaragara yaragarukanywe n'ubutumwa bwa Gaburiyeli he hariya epfo bari bazi ko byari kugenda uko rero tubwirwa ko afise hafi imyaka 9 yagiye mu bugaragwa maze ko amaze kubura se na nyina yagiye mu bugaragwa kuko yategerezwa kumviriza neza kuko muri irya nyubako nini ya theolojia hariya bari kuvuga bati rero ndazi ko ari wewe wotegerejwe gutanga Mesiya Yesaya yavuze yuko azoza rero ni wewe ugiye kuba ari irya jwi none ntiwibaza ko mwene data John se hana kwije ibisabwa neza na neza kandi byari koroha kumwe neza ariko ntacho yigeze yiga muri ubwo buryo bwabo abwo gukora kw'amadini ubutumwa bwiwe bwari ingira kamaro gose yagiye mu bugaragwa kumayo itegereza ubutumwa bwiwe ntibwari nk'ubwo umunyatheolojia yakoresha imvugo ngereranyo yavuze ati yo mwabana b'inzoka mwe gitabo barongozi b'amadini inzoka aho nuko kimwe mu bintu bibi yari yarabonye mu bugaragwa kimwe mu bintu by'ama yedi yari inzoka hanyuma yiyumviriye ati icyo nico kigereranyo cyiza kuruta nobanzi yavuze ati mwabana b'inzoka mwe ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza nimutangure kuvuga muti turaba abo ngaha na hariya kuko aya mabuye Imana ishobora kuya akura mwabana ba Aburahamu aya mabuye yo yasanze mu bugaragwa no ku nkombe y'uruzi akani nk'incabiti yo yari ikoreshejwe mu bugaragwa igenekerejwe ku bitsina by'ibiti ivyo yabonye mu bugaragwa igiti cyose kitani byiza yarazaho akuri nkwi murabona kiracibwa kigategwa mu muriro yabicanisha umuriro murabona ubutumwa bwiwe ntibwari ubw'umunywanyi w'idini namba yagereranya n'ibyaremwe mu bugaragwa ariko yari afise ubutumwa bwo kumenyekanisha kandi yari afise ukwizera mu butumwa bwiwe kugira ngo avuge ati uyo Mesiya yagiye yagereje rwose kuza neza ari hagati muri mwegubu ndababwire hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi kandi ntibi imbere gukora ku buyonga bw'inkweto ziwe azobatiza muri mpemu yera no mu muriyo ninde Yohana ninde ga Yohana sindabizi ariko umunsi umwe haje umugabo akiri muto agenda manuka kuruza asa n'umugabo asanzwe gusa mu Yohana umubatizi wa kera yari ahagaze aho umuhanuzi akuze yahezagiwe mazaraba hirya kuri Yorodani amavuta nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri cyaca bari mwisi umunsi gutega Yohana mu bugaragu wantumye kubatiza mu mazi yambari ati uwo uzobona mpemu amanuka aja kuriwe niwe abatiza muri mpemu yera ubutumwa bwiwe ntibwashobora kuza mu buryo bwa teolojia canke gukora kwa zanemera zakozwe n'abantu bwategerezwa kuza buvuye ku mana nyene ariko ubutumwa bwiwe ntibwaba mwiganyije rwose biyumviriye bati yo yavuze ko ibyo yabibonye ndabikekeranya rwose nta na kimwe nabonye nararavye yo mana we nta na kimwe nashobora kubona ku byerekeye ibyo niko abaherezi n'abandi bavuga ariko yarabibonye kandi turabizi ko yabibonye atankeka yarabibonye ariko mwaritegereje abo kwa abo bwafashe ntibwigeze bubakura mu itiro ryabo barabandanije neza bamuca umutwe nk'uko ariko ntibwigeze bubanyiganyiza ariko bwaronse amasigarira abari bafise ubuzima muri bo kukarya kagwi gatoya na Simeyoni hamwe na bake muri barya bari barindiriye bose kuza k'umwami kandi ana mu rusengero impumyi uwavugishwa n'Imana yakorera umwami mu buryo bw'amasengesho hanyuma rero umunsi umwari muri mpemu kandi Simeyoni yari yaravugishijwe avuga ati umutama yavuze ati mpemu yera yambwiye ko ntazopfa ntarabona Kristo w'umwami yemwe bamwe mu baherezi murabizi bavuze bati umutama araho yarataye umutwe gatoye murabizi basha ukuguru kumwe kugeze mu mvubu ukundi nako kuriko kuranyerera emwe ni mu mureke yamye ari umutama w'umushinga ntahe ariko asa n'uri ariko murabona yarafise iki yari yarabihishuriwe na mpemu yera nico kimwe n'ivyo mwahishuriwe bantu ngaha kuri uyu muhingamo mpemu yera yabazanye ngaha kubw'impamvu kanaka hari mpemu yera ehera aba babaherezi n'abanyeti ni ngaha bavuye mu bamethodiste batiste katolika abandi bose bazanywe na mpemu yera igihe kirageze rero mpemu yera yabaje ko none bamye bamurondera kubera ibyo bafise inzara rero gusa mu igihe kimwe murazi ntambonesha kure bari bafise umwami ashimwe kubw'icyo gihe rero bo bari hepfo akumisoti y'Yudaya umwami yavukiye ko inyenyeri iribonekeza n'ibindi ariko inyuma y'iminsi umunani umubyeyi yinjiye ako kayo yakazingiye mu mpuzu akari kazingiye mu mpuzu ndiko ndavuga bambwiye ko byari nta kintu bari bafise cyo kubambika kari agashambara bakuye ku matandiko y'inka niko yambwiye ko ariko yari yazingiwe mu nguyu Yosefu n'abandi nako kayoya ndibaza ko abandi bavyeyi bari bahagaze inyuma bagiye kure hamwe n'utuyoya twabo twambaye impuzu zibaririye neza n'ibindi bavuga bati murabe hariya murabona nguriya murabona yari yatewe inda n'urya mugabo nguyu ari inziyu mu muce kure ntimumwegere baraciyumvira uko nyene ariko Maria teruye karya kayoya mu maboko yiwe ntacyo byari bimubwiye ibyo byiyumvira yaratsi nyene umwana wo yari we kandi niko bimeze kubizera wese yemeye ijambo ry'Imana ku mutima wiwe sindazwe ishinganisha uburyo bwo gukora kubuvuga murazi byari byo nisezerano ry'Imana byarashishuwe kuri mwebwe na mpemu yera igihe mwari mutwikiriwe n'ubushobozi bwiwe murazi aho biri nta muntu afise uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa bwiza imbere yuko ahura n'Imana na hariya inyuma mu bugaragwa muri kirya gisaka cyakumuriro aha tagukura gukora kwa madini mwisi gushobora kubisigura kubigukuramo bari hariya byashikiye wewe sindazwe ishinga n'ibyo uburyo bwari bwo bwose bo bavuga icubo ico icabo na cabyo haleluya numva meze nka wa mutama w'umwirabure nariko ndavuga nta kibanza mvise nga hejuru ubu murabona numva ndi wa mpemu cyane muri uyu mwanya iyo niyumviriye kandi ibyo nivyo Imana ubwayo igu hishuri riwe Simoni yaravise isezerano yicaye hari yaho yakorera icyo gitondo yo nibaza ko hashobora kuba hari amajana menshi y'inzo yabazana muri buri gitondo hari nk'abayuda imiliyoni zibiri n'igice mu gihugu kandi izinzo yazaraza kandi zapfuka ari nyinshi buri munsi umunani umubyeyi w'umugore yategerezwa kuza gutanga ishikanwa ryo kwezwa rero ubu ngaha haje Simeyoni yicaye hariya murazi nkumbure ariko arasoma umuzingo wa Yesaya sindabiza zari kubuno nyene Yero namba mhemu yera yara guhaye Isezerano mhemu yera Ategerezwa kugumye iryo sezerano Namba imana byukuriwe Namba ya Namba umuntu aje avuga ikintu kinaka Imana ntiyemeze ibyo avuze Sibyanditswe na mbere Byibagire Namba avuze ko birimo Hanyuma imana ntivyemeze Kiracari kinyoma Kuko imana isigura ubutumwa bwayo N'umusiguzi wayo bwite Icyo avuze gishitse Rero imana yavuze iti Mwumvirize kuko nukuri Ibyo n'ibintu byumvikana namba Avuze ko bishitse ibyo Biravuga Bitegerezwa kuba umwanya wose Neza na neza kuri kuko Imana ntibesha Kanda aho rero ngurya misimiyoni Yicaye hari yayihanganira Ihamwa Yari amasigarira yari yarumvise Yohana n'amasigarira make y'icyo gihe Kandi nguyu yicaye hariya yumviriza Uwo mutsingo abizi Nshaka kuvuga Ati yuko Yohana yari kwaraza kuko ya Yari gice cyayo masigarira ijambo Yari gahishuwe kuri we Hanyuma buno nyene gihe burya Rujyo ya rwinjira mu rusengero Rero cyari gikorwa cya mhemu yeracho Guhishura yuko yari hariya Rero ya ajanywe na mhemu yasohotse Ava mu cyumba aho yakorera Aca mu kirongozi Akubitana n'urya murongo W'abagore araza neza ca Kuri urya murongo w'abagore gushikaho Ageraho ako kayoya gatoye kari kari bose Bari bamugugiye kure Yafashe ako kayoya mu maboko yiwe avuga ati Nami re kumusabyi wawe agenda mahoro kuko amaso yanje abonye agakiza kawe kandi ico gihe uwundi wo mubatoranijwe bakeye bo muri ico gihe yari ana muhanuzi umuhanuzi kazi yari yicaye hari impumyi mu mfuruka yarahagurutse ahumye nguye araje arongowe na mwemu hagati mu bagore bose n'abantu barundanye imbere n'inyuma y'urusengero gushika ahaza tumbereye aho umwana Kristo yari Namba mhemu yera yoshobora kurongora umugore w'impumyi kuri we ni gute kumugwi w'abapentekoti botegerejwe kuba bafise amasa bona sinja kure murazi kuva ngaha nibikurikira murabe yo mana we ukuntu urirya shengero ritegerezwa kuba ryarabaye mu mwandu uteye ubwoba ubugira kandi atankeka byarabaye muri ico gihe ariko byaranyiganyije amasigarira makeyi nkuko navuze rero muze tubabizigirwa namba tubona rirya shengero kurya kuntu no munsi mbega ntitwashitse muri kuri kirya gihe ubugira kandi ubu ni murabe gusa ku bintu by'isezerano ryo muri bibiliya byo babiriko biraba mu ishengero muri iki gihe turabona ibi biraba mu biriko biraba mu isi kandi turabona ko bikwiherezo ubureka turabe mu ishengero ryo ishengero ryarakize imibabaro yo kuramukwa kuri riteri rero turanze yuko hariyo ibihendwe by'ishengero n'impumandwe kuri ibyo bihe by'ishengero bijanye n'ibyashiriwe Yohana rero igihe riteri yategerezwa kuza atankeka byataye ishengero mu mubabaro wo kuramukwa ariko ryabyaye umuruteriyani byo nibyo inyuma y'ibyo ryagiye mu ngora n'ubugira kandi rero ryabyaye umunya wesereye byo nibyo ryarasubiriye ubugira kandi maze ribyara Pentekoti umwe wese muri izo ntumwa z'igihe cazo zanyiganyije I usubira ku ijambo ubutumwa bw'igihe cabo ubutumwa bujanye na bibiliya ndafise igitabo cerekeye ibyo kigiye gusohoka vuba ibivugwa ku bice bine vya mbere vy'ivyashiriwe Yohana muzogisome kikimara kuva mu iyandikiro kandi cemeza atagukekeranya na gatoyi ico ubutumwa bwa Luteri bwari ugutsindanishirizwa icari cukwezwa intambwe ikurikira mu kuvuka gusanzwe hanyuma rero haza abapentekoti neza na neza rero muraba igihe cyose caranyiganyiza ishengero kandi cariha imibabaro yo kuramukwa ariko n'igiki bakora imibabaro yo kuramuka imaze kuza mu gishingo cyo kubandanya n'ijambo bashyize umugwe w'abantu hamwe neza na neza nk'uko irya mbere ryakoze ni neza na neza buno nyine inyuma yo kunyiganyizwa kw'intumwa rero turibona rija ku ruhande ubugira kandi hanyuma turabona yuko abandi benshi bajaga bisi n'abahindura ibintu bahambaye benshi inyuma mu ntango igihe cyose carabikoze nk'uko mwiga inama y'imbere ya Nikaya badata b'Nikaya kabandi bose inyuma urabibonamwo vyose hari igihe cyose caranyiganyijwe umwanya wose intumwa zizanye uko ni kuhara hagize ubu riri mu ntambu kombi cyane gusumba izindi yuko bijanye n'ivyanditswe uko ritigeze riba turi mu gihe cy'ishengero rya Laodikia umutunzi ari ku igihe cy'ishengero cahumishijwe ibyo ntiribizi nta hantu nahamwe muri bibiliya habayeho ko Kristo yigeze ashirwa hanze yishengero atari gihe cya Laodikiya riri mu gihe kibi cyane byaraboze gusumba ikindi gihe cyose byavuze riti nicaye nk'umwami kazi nta kintu na kimwe nkenye kandi ntuzi yuko uri umenye umutini impumyi umworo kandi ntubitsi ego mukenzi yavuze ati ndakugira inama ungure ku muti wo gusiga ku maso kugira ngo ushobore kugurura amaso yawe kandi ibyo bizoneza na neza bito umuti wo gusiga ku maso w'Imana tanke kuzoza n'umuco akwishengero nambo rishaka kugurura amaso yaryo kuby'Imana yavutse murabe n'ingogubu rero riri muri iyo ntambuko atagukekeranya na gatoyi turi mu gihe cy'ishengero rya Laodikiya rero intumwa yaryo yarasezeranywe muri Makadaki igice cya kane yarasezeranywe kuzobikora kandi ubutumwa n'ubu kugarukana kw'ijambo gusubiza abantu kw'ijambo ukuvuka kugiye kuba nitegerezwa kubyara kuvuka gushasha bijanye na Maraki kane mu ishengero ryo mwisi uyu munsi hariho uburyo bubiri bwo gukora rero mwumviritse neza by'ukuri rero ndashaka kuraba namba mugiye kuvuga amina kuri ibi hariho uburyo bubiri bwo gukora mu ishengero ryo mwisi no munsi ngiye kubyikura mu bitugu na hanyuma rero bizoba bitunganye twese turazi yuko iryo ari jambo ry'Imana n'uburyo bwo gukora kwa madini hariho uburyo bubiri bwo gukora buri gikogwa nyene nkuko byari bimeze Yakobo na Esau umwe bijanye na mpemu wundi bijanye no mubiri none nibiki Esau na Yakobo barwanira munda ya nyina no mugihe bari ko baravuka kandi niko bimeze amadini n'ijambo birarwana rimwe rirwanya irindi byarabaye kuva ritera ubwa mbere yazanye guhindura ibintu kwa mbere ndizera ko ivyo byoroshye bikwiye ku buryo mushobora kubitahura murabona aba bagabo nibafata ibimaze bakabitwara bazoshobora kubiha intumbero gusumba murabona kubishira ahantu mwoshaka ndashaka gusa gushira uru rubuto hanyuma ndifuza ko bizotuma rugira ubuzima mwitegereze murabona byamye biruko iyo niyo mpamvu ryumva imibabaro yo kuramukwa nuko hariho intambara muri ryo hariho umwesa umuntu gusa wo mwisi w'umunyedi ni cyane kandi yo yarameze neza umuntu mwiza w'isuku w'ingeso nziza aho ngeza kumenya ariko ntazi na kimwe kubyerekeye ubusa muragwa yavutse muri ubwo buryo yambuwe muri ubwo buryo rero Yakobo kwa meze kose ashaka ubwo busamuragwa n'umuntu wampwemu kandi abo babiri uyu munsi ni munda y'ishengero hariho uburyo bwo gukora ku idini buhambaye bugerageza kujaho byitwa Imana mpuzamashengero inama mpuzamashengero kandi kuva munda y'ishengero hariho haravamwa abana babiri mwandike gusa ijambo ryanje isi ijambo ritegerezwa kubyara ishengero mugeni jambo ishengero ritegerezwa kuvukira muri ryo umugeni wa Kristo abo basinziriye mu bihe byose bazokora urya mugeni yapfuye mu ijambo yateye imbere ku bw'ijambo ryabasohoye nko kuva kubirenge gusheka ku mutwe riguma rikura kandi uko utegerezwa kuronka ibintu byinshi n'ibindi nk'uko umubiri ukura niko n'umubiri wa Kristo ukura kandi rero amaherezo umutwe uzobuja ku mutwe wawo uzobuja ko rero namba turavye kuko ufatanye wose n'umutwe umutwe niwo utuma uzunguruka ubukwega ariko ubu buryo bwo gukora kwa madini ntibuzokurira kuri iryo kuko n'uburyo bwo gukora kandi ntibushobora kuvyara icatsi kibi ntigishobora kwama umuganda w'ingano ariko vyombi biri mu murimo umwe bivomerwa n'amazi amwe bironka umuco w'izuba umwe kimwe n'ijambo iki si ijambo kandi vyose bibiri birwana byamye birwana kuva mu guhindura ibintu kwa mbere kandi biracyari ko birarwana ubu sintegerezwa kuja kure kuri ibyo sivyo atankeka muri ico ndiko ndavuga ego mugenzi ngivyo ngubwo uburyo bwo gukora uri mu buhebe bwo gukora mu buryo buhe bwo gukora ni wibaze rero iyo uba warabayeho kera mu bindi bihe igihe cy'umusunikano utewe n'abahanuzi b'Imana n'amajambo yatangajwe n'uruhe ruhande wo akunze kubamwo hari inyuma ye mufise uguhitamwo kuryanye n'uno munsi ruriteguye kugarukana ijambo ritunganye hariya kandi ijambo rije kubwo umugeni ijambo nk'uko umugeni ari igice cy'umugabo cyakuwe muri we niko nishengero ritegerezwa kubishenge ryumvira ijambo ijambo ryose ryo muri bibiliya atari uburyo bwo gukora imigenzo cyangwa ikintu na kimwe cyongeye kuri ryo rizotegerezwa kuba ku ijambo ritanduye mwe ry'inkomoko ritagira agasembwa nibyo kandi mu gihe cy'umuco warite igishengero ryari ryugajwe nagapata riteri yakoresheje ingufu byagiye mu mibabaro ariko yarabandanije ati umugororotsi azobeshwa no kwizera kandi ukusugusangira rero turabona yuko mu gihe cya John Wesley ryaronse imibabaro bugira kandi ariko hariho hari umu Wesley yavutse none yakoze iki yagarutse neza na neza nk'uko nyina yakoze rero mu gihe cy'abapentekoti baso n'abanyoko bapfuye muri ico kintu kandi baracanse barasohotse baja mu ibarabara nyoko wawe atagira amashesheti yavutse igikopo gishaje kandi bavuga ku vyerekeye umubatizo mpe mu yera n'igitari kimwe ca kera barara mu mabarabara y'imodoka z'amakamyo bakarara mu ibohe rero ijoro ryose rero turishima cyane kandi twasubiye neza mu idini maze twikorera wa mwanda nyene babisubijemo abana babo ibyo bapfuyemo bo kwigarurira mu mva zabo bo maramara ku bwanyu ndazi ko ibyo bigoye ariko nukuri uvuga uti nahora niyumvira kukunda abantu namba urukundo rudakosora none ushobora gute kuzana urukundo urukundo rurakosora kandi ndakunda isi ndakunda ndafise ishari ry'ishengero ry'Imana kandi tubona ubu buryo bwo gukora buri hambirira mu nyigisho buri ko burakora kandi Imana ivuga yuko ijambo ryayo ari ukuri hanyuma baracaguma kuri ibyo amina ibyo ni ukuri murazi yuko ari ukuri mwene data mushikanje ibyo nibi nyene ubwo ni uburyo buciye bugufi ubwo kubivuga si ugusuzuma ikigiriki n'ibindi ariko ni ugusuzuma no kugaragaza ibizima tankeka mushobora gutahura ibyo kabiri guteranya kabiri ni bine murabona ubu turazi yuko ibyo ari ukuri ubu ijambo ritegerezwa kubyara umugeni hari ku buryo bwo gukora kwa kera butegerezwa kugumana ubwoko bwabwo butegerezwa kubyara Esawu yagurishije ubusamuragwa bwiwe ngibi biraje ndabyumva ndizera ko mutiyumva ko ndi umusazi yemwe namba ndiwe mu ndeke niyumva neza uku meze neza uku gusumba uko nari meze akundi nshobora kuba ndi umusazi ku isi ndazaho ndi ndazaho mpagaze murabe bizovyara umwana apfuye uburyo bwo gukora kwa madini bugiye gushira hamwe amadini kubyara umwesawu yanka Yakobo amina ndizera ko mubibona umwana apfutse yapfuye idini ripfuye ivyo byose bija hamwe yo abizera ijambo mwakira ubutumwa bwanje munyumvirize se ubutumwa bwanje ariko ubutumwa bwiwe ubwo yatangaje atagukekeranya kwa rukore mutegerezwa guhitamwo muva ahantu hanaka ntimushobora kwicara mucecetse inyuma y'ibi mutegerezwa kugira uguhitamo kwanyu mwibuka uwundi munsi iwe stade ho hariya muri kirya gitondo muri bya bifungurwa byo mu gitondo ukuntu umwami yatumye ndabereka zirya ngano ukuntu zaje ziciye muri rite muri Wesley no mu ntimatima n'ibindi n'udushami duto duto twavuyemo ishengero ryose ryaserukira umutumba ryaserukira iyo umutumba w'ikigori hanyuma rikinjira muri rya ngano nk'uko yahoze kandi hariho igishishwa gishwa gitoya nyene neza na neza nk'urutete rw'ukuri rw'ingano iyo ugiye hanze maze ukaraba namba utazi ingano zawe uzopfuga yuko ufise ingano hariya ariko ni igishishwa gusa rero wuguruye icyo gishishwa nta ngano zirimo hariya na gatoye hari mbehaya imbere hariho akamerero k'ubuzima kariko karaza ugafata icyo kigangamisha maze ukakitegereza rero igihe Pentekote ubwa mbere yaza byari byegeranye cyane Yesu niko yavuze muri Matayo 2:24 byoshimije n'abatoranijwe yaba byoshoboka byari ibyo gukora iki umwikorezi w'ingano nibyo rero intimatima murabe ngaha ibabi ntirisa n'urubuto rwatewe intimatima nayo nuko ariko birasa kurusha kandi gishishwa birasa rwose cyane ariko ntibikiba kiraba ingano n'umwikorezi w'ingano mbega ntimubona ukuntu ubwo butumwa bwazanywe bwazananye n'umubabaro wo kuramukwa ariko ubuzima bwaciye busohoka ubwo nyene kugira ngo buje mu butumwa bukurikira ubuzima bwaciye busohoka ubwo nyene muri wite buja mu butumwa bwa Wesley bwasohotse ubwo nyene mu butumwa bwa Wesley kugira ngo byinjire mu butumwa bwa Pentekote ubu ni igihe ubugira kandi cyo kuva mu gishishwa n'igihe ngorane hari ibidukikije mu ishusho yabyo byose bitangaza yuko ari ukuri ubu murabona impamvu mwiyumvira ko ndi umusazi nkumbure ndiwe kuko nkuko navuzariko hari ikintu kinaka muri jewe sinshobora kugihagarika sinigeze ndagishira hariya nticaje mu guhitamo kwanje bwite ni imana kandi irakigaragaza kugira icemeze yuko ari ukuri kugira ngo ikigire ukuri suko mfise ikintu na kimwe nta na Rite na Wesley n'abapentekoti cyane ababatisi cyangwa wari we wese nta kintu na kimwe mfa n'umuntu n'umwe uburyo bwo gukora n'ibyo nibwo ndwanya kuko ijambo rikirwanya atari abantu murabe abo bapatiri n'abantu b'abanyedi n'ibicaye ngaho uno munsi ntibabo bangaha iyo bumviritse ubwo buryo bwo gukora ariko bagize ugushirukanya gusanzwe ku ijambo ry'Imana ko gusohoka no kuryemera haleluya bisobanura Imana yacu ishimwe ntibibabaza bisigura bibuko ndabyizeye ndizeye kandi ndazi yuko ari ukuri byaragaragaye ko ari ukuri umunsi umwe muzobibona nkumbure igihe carenze rero mwitegereze mwitegereze Bibiliya ivuga iti umugore wiwe ariteguye ku mpera y'igihe mbega yitegura gute kugira ngo abe umugore wiwe none akora iki n'ubuhe buryo bwo n'ubuhe bwoko bw'impunzu yambaye ijambo ryiwe bwite yari yambaye ukugorora kakwiwe nivyo ukuri murabona iyerekwa murabe mu guhera heza ubu ndashaka kuvuga iki kintu kimwe imbere yo guheza ico nico ndacandongoye kuvuga ibi rero ni kuhoraho agize namba umuntu yovuga ibi atabanje kubishira mu vyiyumviro vyiwe yoba ari ndyarya kandi yotegerejwe kujikuzimu kubwivyo ivyo nivyo namba yogerageza gufata umugwi w'abantu abantu beza nkaba maza henda yem yo bari daimoni mu mubiri w'umuntu imana ntiyokwigera imwubahiriza mwiyumvire yuko imana yo kubahiriza idaimoni cyangwa ikinyoma nta na rimwe murabona bibaca hejuru ku mitwe yabo kandi ntibabitahura kuramwo abatoranijwe muraba abahanuzi bose uko ibihe byakurikirana ukuntu yaronka abatoranijwe rabuko bagiye bakurikirana gushika mu gihe cyo guhindura ibintu naho nk'ishengero katolika ry'i Roma ryaturiye Jeanne d'Arc kungwi zigerekeranye nk'umupfumu kazi byo nibyo mu nyuma basanze atari we yari uwera mu bisanzwe barihanye bwazura imibiri y'abapatiri maze bayicu kunya muruzi ariko murazi ariko ivyo ntivyahenze ntivyaheze mu bitabo vy'Imanoya bisuwera Patrick wabo nawe murabona kandi ameze hafi nkuko ndi wabo rero turabona raba bana biwe murabe iwe mubone abantu bishwe uko bangana murabe igitabo cabamaratiri hanyuma mubone abishwe uko bangana murabe sivyo ariko sivye abantu bibaza bibari byo nivye imana yavuze kandi kemeza kwa rukuri mugerageze byose mugumye vyiza rero turabona ubu ngaha araheze nka mezi makeya igitondo kimwe nariko ndagenda hanze y'inzu hanyuma yereko ariraza kandi ndasavye wari we wese ngaha yamenye muri iyi myaka yose akuvuga igihe cyari cyo cyose yuko umwami yigeza ndeka ngo mvuge uko niko harahagitse kiretse ibyanditse se nibangahe bazi yuko ari ukuri muduzi ibiganza byanyu ni byiza hari uwo ari we wese yoshobora kuvuga ibinyuranye ni ukuri ntimurabe ku ntumwa raba uko ubutumwa buri harya ngibyo ibyo ari byo murabona si ibyo ntimurabe uwo mugabo mutoye w'ubuhanza murazi ku muntu kuko ni kiremwa gusa muntu twese turi cyo kimwe twese ariko mwitegereze ibiriko birashika nibyo bivyerekana narajanywe rero ndazi ko abantu bavuga ubwoko bwose bw'ibintu kandi turazi yuko byinshi atari byo sinshobora kwishyura ku by'uwundi ku by'umuntu wariwe wese avuga ntegerezwa kwishyura ku byo mvuga nshobora gusa kuvuga namba rukuri cyangwa atari ukuri kandi ndi utegerezwa kuba ushinzwe ibya atari iby'uwundi muntu kanaka avuga sinshobora gucira urubanza umuntu n'umwe sinarungitswe guca imanza ariko kuvuga ubutumwa murabe nari ngiye kugira iyerekwa ishengera imbere hariya kandi nari najanywe n'umuntu najanye n'umuntu akanaka uwo ntashobora kubona kandi nari nasize azahazwe ahantu hejuru nko muri ubwumo bw'ubwami bw'iteka kandi numvise umuziki uryoshe ntigeze numva narabye mbona haje umugwi w'abapfasoni bakiri bato basa naho bafise tuvuge yo hafi imyaka 20, 18, 20 bose bari bafise imishatsi miremire kandi bari bafise imyambaro itandukanye ikigereranyo imyambaro kandi kandi bagenderanye ne mu buryo butunganye ku ntambuko n'uwo muziki uko byashoboka kandi baje bapfa mu kubavu kwanje bagendera hafi muri iyi nzira kandi narabitegereje hanyuma nararavye rero kugira ngo mbone uwari kwaramvugisha kandi sinashobora kubona umuntu n'umwe hanyuma numvise bande y'umuziki bita rock and roll ije rero je naraba hariya mu ruhande rw'iburyo baza gutya bagarutse hano baje amashengero yo mwisi haja amashengero yo mwisi kandi bamwe muba umwe wese atwaye ibendera yaho bari baturutse bimwe mu bintu bisa n'umwanda ntigeze kubona mu buzima bwanje kandi igihishengero ryo muri Amerika ryaza n'iryo ryari ribi cyane gusumba yandi nigeze kubona data wo mwijuru n'umucamanza wanje bari bambaye amajipo y'amabara yera y'urupfuzo nkiza bakobwa bakora mu kabare inyuma hari ubwambure hejuru nga bafashe ikintu kimeze rupapuro rusa n'ikivuzo ni nk'ipataro yahura bipodoye imishatsi moya ari migufi banywa itabi kandi banyiganyiza mu gihe batambuka ku muziki wa rock and roll hanyuma navuze nti mbega iryo niryo shengero rya Leta Zunze Ubumwe maze iryo jwi rivuga riti ego niryo kandi ariko baratambuka bategerezwa kugifata nk'uko no gushira ico gipapuro inyuma yabo mu gihe batambuka natanguye kuvuza induru nti niyumviriya gusa nti mu gikorwa canje cyose kandi n'ibyo nakoze byose kandi ikintu cyose twebwe abakozi b'Imana twakoze hamwe kandi bene data sinzi ukuntu kungana gute mwo kwizera iyiyereko ariko n'ukuri kuri jewe byanjye bigaragara gara kwa rivyo iyo mbonye ivyo kandi nsibiriko biraba umutima wanje ushaka kuncamwe mbega nakoze iki mbega nahushije gute nagumye neza kuri irya jambo mwami none nari kubikora gute niyumviriye nti kuko woshobora kumbiyerekwa ntagiye kinini yagishize hanyuma nkibona hariya rero navuze nti yemwe mbega hategerezwa kuzocirwa urubanza bategerezwa kuzocirwa urubanza yavuze ati n'umugwi wa power wa Paulo nawo navuze nti nigishije jambo nyene kishije abagwiza tunga baba Kristo barabitangaje mu binyamakuru rero navuze nti kuki byomeragwa gutyo nabonye urya mugwi wabaye maraya batambuka nka kuriya bose bambaye nka kuriya kandi bitwa ishengero ry'umwigeme wa Amerika naciye nta ubwenge rero buno nyene numvise urya muziki nyawe uryoshe ugarutse kandi ngahaje urya mugeni nyene muto yaratambuka ubugira kandi yavuze ati ariko nguyu wavuyemo kandi gihe yatambuka ameze neza na neza nk'umwe yari yajewo mu ntango yagendera ku ntambo ku yo muziki w'ijambo ry'Imana yagenda ku murongo rero igihe nabo nibyo nahagaze hari ibiganza byanje biri hejuru ndiko ndarira gutya maze gutora ubwenge mpagaze ku muryango we iwanje hariya ndiko ndaraba hirya y'umurima iki ategerezwa kuba umugeni umw'ubwoko bumwe yubatswe n'ibikoresho bimwe n'uwari mu kiganza cya mbere rero soma Maraki kane maze ubone namba tutotegerejwe kuronka ubutumwa mu gihe cya nyuma ubwo butsosubiriyaza imitima y'abana kuyabase gusubira ku butumwa bwa Pentekoti y'inkomoko ijambo kurindi bene data turi ngaha rero iri shengero ryotegerejwe kuronka ikimenyetso kandi ikimenyetso cyaryo cya nyuma turabona ngaha mu byanditswe raba rero raba imibabaro yo kuramu kuyihambaye iri muri iki gihe cya Odikia birambambiranye ishengero ryabo ririko riravuga ubugira kandi atari ntihazigera habaho irindi dini umuntu wese arazi yuko igihe cyose ubutumwa bwaza baza aba bahinga muri kahise ubutumwa bumaze kuza idini risohoka rivuye muri bwo yo Alexandre Campbell abandi bose Martin Luther n'abandi babukura mu idini kandi mu bisanzwe ubutumwa ntiburenza nk'imyaka itatu umuvyuro ubu bumaze imyaka 15 kandi nta dini na rimwe irabu famo kuki igishishwa cabaye icanyuma turi kwiherezo murabona imibabaro yo kuramuka murabona ivyo namasigarira gusazokurwamo namasigarira gusazokurwamo kandi iyo niyo mpamvu ndiko ndasemerera ningo nigora ninginga kandi nashize ku ruhande ivyo gukunda n'umuntu wari we wese kuri iyi si kugira ngo nkundwe n'Imana maze mbandanye gusanja imbere mu ijambo ryayo riri mu mubabaro uko biniko biri rigiye kubyara ritegerezwa kugira ihitamo ryayi byandi indiko uko biri bakuru home turabona yuko isi meze gusa nkiyiteguye kugenda ivyo nivyo kandi turabona ishengero ryaraboze cyane ni nkaho ryiteguye kugenda kandi imibabaro yo kuramukwira hano hose kuri byo mpisi ni shengero kandi hari iyindi siri hafi kuvuka ni shengero rishasha kugira ngo tujeyo munganje y'imyaka igihumbi ivyo turabizi raba imana imuha kandi umviritsi bineza nce ndangiza kikimenyetso ciwe cha nyuma ubutumwa bwiwe bwa nyuma ikimenyetso ciwe cha nyuma ikimenyetso ciwe cha nyuma ategerezwa kumera nkuko yarari ku ntango isi ishengero muraba uko byari bimeze ku ntango iyo myaka yose ata akuva maraki gushika kuri Yesu mubirabira imyaka yose rero mubirabe kera hari ya guhendwa binjiyemo muraba yisi ukuntu yari imeze mu gihe cyose nko mu gihe cyano we nibindi hategerezwa ku bugoko bumwe bw'ikigereranyo kandi turabona nkuko byari bimeze mu gihe cyano wa turabona ibi bintu byose nk'akarorero rero tugeze ko kimenyetso cha nyuma muri Luka gice cha 17 murongo wa 20 Yesu yavuze ati nkuko byari bimeze mu gihe cha Sodomu niko bizoba umwana w'umuntu azoserukira kuko nkuko biri byari bimeze mu gihe cha Sodomu murabona rero Yesu yasoma bibiri imwe itangurire inyene dusoma rero mwitonde ntibibacike bibiri imwe dusoma niyo Yesu yasoma kandi yabyigi shengero rye wati murabe inyuma amaze mubone yuko igihe cha Sodomu kizogaruka kubugira kandi abantu bononeka abantu batakaza kamere kabo murabe kwabirana kw'abasangi bitsina ukuntu bitera bayibitera biduga mu isi yose no munsi mu binyamakuru nta gihe gishize nyene mwotegerejwe kuza mu biro byanje maze mugasoma makete yandikwa n'abavyeyi n'abagore kubw'abahungu babo kandi ukwabirana kw'abasangiye ibitsina biriko biraduga ndibaza ni 20 canke 30% muri California ho nyene gusumba umwaka uheze umugwe munini ya waba wabantu nabo muri leta wagaragaye ko ari abahutsi ibitsina babisangiye mwebwe abantu muri leta murabizi ikinyamakuru cyanyu naragisomye kandi mu bintu bitandukanye byarashitse namba mu rero ndafise gutahura nyako ngaha ku ibyanditswe ivyo nivyo neza na neza imana yavuze byoshitse n'ubuvuga ururimi rutamenyekana senge kugira ngo ahabwe kubisobanura ivyo nivyo ivyo bibe ivyo nababwiye kuri rero imana iri ngaha ibigaragaza n'ukuri ivyo nivyo rero raba ubwo butumwa bwa nyuma Yesu yavuze bwari ubuhe nkuko byari biri mu gihe cya Sodomu rero mwitegereze nyine imbere y'uko isi y'abanyamahanga iturirwa umuriro rero gerageza gutahura niki cyashitse hariho umugwi w'abantu abanywanyi b'ishengero ry'akazu yazi nka Loti n'umugwi we hariya muri Sodomu hariho uwundi mugabo yari yaramaze kuri sohokamwo uwo yari Aburahamu wari afise isezerano ry'umwana agiye kuza muratahura muvuge muti amina ni byiza cyane kandi ubu neza imbere y'urwego rwo guhejuru kugusambuka kuza imana yiyeretse Aburahamu mu buryo bwinshi ariko iki gihe yamwiyeretse nk'umuntu yari umuntu kandi yaravuye ko kumana rero muvuga muti yari umuntu yari imana mu muntu Aburahamu yamwise Elohimu yari umuntu kandi murabe yari icaye ateye ibituti hema amaze avuga ati umugore wawe Sara ari hehe yavuze ati ari mu ihema inyuma yawe yavuze ati umwaka ugeze aha uyu ugeze sinzobura kugaruka iwawe ko nabahaye isezerano rero Sara yaratwenze maze avuga ati kuki Sara twenze murabona rero ibyo nibyo byari ko biraba icyo gihe kubera ko agusa ikimenyetso cya nyuma Aburahamu yabonye umugwi watoranijwe uvanywe hariya utari muri Sodomu rero ntucikwe n'uyu mugani icyo ari cyo cyose wokora umugwi wari wavanywe hariya utari muri Sodomu kuva mbere ariko babiri mu bamarayika bamanutse muri Sodomu kandi igihe bashika hariya tubona Loti kandi yamusanze ahantu ho gusubira inyuma abahuzi ibitsina babisangiye n'ukononekara murazi iyo nkuru ariko hariho umwe yagumanye na Aburahamu yari Elohimu barigishije ijambo hepfo hariya mu kwigisha ijambo babateramo uruhuni maze ntibashobora kubona urugi uko niko bimeze muri iki gihe ariko umwe yari kumwe n'umugwi wari waravanywemo yakoze igitangaza imbere ya Aburahamu kugira ngo yerekane nubwo yari we kandi yari kumwe na Aburahamu yavuze ati ni kuki Sara yatwenze kubicanye n'uyu mwana kandi Sara yaraje maze avuga ko atatwenze hanyuma avuga ati ariko watwenze kandi yari kuba yamwisha aho nyene iyo ataba igice cya Aburahamu niko n'Imana yo twica iyo tutaba turi igice cya Kristo imbabazi za Kristo nizo zonyine zitugumiza twese hamwe twebwe abadakekeranya nuko none kara mu ijambo ariko mwitegereze ibyashitse Yesu yarahindukiye iruhande maze avuga ati nkuko byari bimeze mu gihe cya Loti niko bizoba bimeze mu gihe cy'iherezo aho umwana w'umuntu atazotangurira kwihishura ubwiwe murabona umwana w'umuntu iminsi yose muri Bibiliya n'umuhanuzi murabona yaje mu mazina atatu y'umwana umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi murabona kandi yavuze izina ry'umwana w'umuntu kuko icyo cyari gikorwa yakoze cy'umuhanuzi ubona yavuze ati mu gihe kimeze nk'uko byari bimeze kuri Nowa aho umwana w'umuntu atangurira kwihishura ubwiwe icyo kibado kizoba igihe cy'iherezo rero muze twiyumvire gusa umwanya mutoyi gusa nta na rimwe isi yigeze igira intumwa yo ku isi yose twararonse ba Fine ba Santi na Modi ba Fine Knox Carve n'abandi ku isi yose intumwa ku ishengero muri iyi mibabaro yo kuramuka ariko nta na rimwe twigeze turonka imbere y'iki gihe umuntu aja gutangaza ubutumwa bwo ku isi yose afise izina riherahezwa na he ame abede ahe ame n'indome zitandatu abele ahe ame n'indome indwi twararonse umwe muri iki gihe yitwa Graham indome zitandatu kandi zitanu gatandatu n'igiharuro cy'isi igihe cy'irema ryari isi yigeze igihe igira umuntu hariya ubu avuga ubutumwa mu isi hariya mu isi ahamagara abantu ngo basohoke mwihane muhone cyangwa muveyo gushika muri iki gihe gere ahe ame murabe ibyo ariko arakora yigisha ijambo ahumisha abo hanze ahamagara ati musohoke intumwa ivuye ku mana Yesu yavuze yuko byoshitse nyene igihe umwana w'umuntu azokwihishura ubwiwe none ibyo bibera hehe hariya mu gukora kw'amadinisi kandi batanguye kwanka uwo muntu kubera ibyo ariko mwibuke hariho umugwi wari wabona wari umugwi wa Mpemu umugwi wa Yakobo atari umugwi wa Esawu hariho umugwi wa Yakobo wari urindiranye igishika umwana uwo ntiwari muri irya Babuloni kandi bararose intumwa muratahura Aburahamu abe re ahe ame bararonse intumwa kandi iyo ntumwa yari igihambaye ikintu kidasanzwe yakoze kwerekana yuko cyari igihe cy'iherezo yasomye ibyiyumviro byari mu bwenge bwa Sara kandi Yesu umwana w'Imana yigitse umuntu yerekana ko yuko Mpemu w'Imana yogarutse muri urya mugwi mutoya watoranijwe w'igihe cy'iherezo kandi ko yo kwihishura ubwiwe muri ubwo buryo nyene imibabaro yo kuramuka yo mwene data ndakwinginze gerageza gutahura gerageza ushimitse mwukururire imitima yanyu akanya gatoya gusa murabe kuri Kristo irya mana nyene iri ngaho ubu nyene ya yindi nyene yasezeranye ibi bintu kandi namba yarabisezeranye atangiye kashobora kubikora muze twunamike imitwe yashakanyaga ndashaka ko mwiyumvira gusa mubishitse ku mutima
Father,
Data,
it's in your hands.
Ubu biri mu biganza byawe nakoze ibyo nshoboye gukora byose.
I pray that you
ndasenga ngo uje gufasha abantu gutahura. Urubuto rwatewe suka amazi mwe mukuru mwami maze uruvomere ku bwicubahiro cyawe namba nakosheje mwami sinashaka kubikora ndasenga mana ngongo uje kubisigura neza imitima yabo kugira ngo bashobore kubona no gutahura bikore mwami nsenze mu izina rya Yesu amina umwami abahezagire
I love you.
Ndabakunda.
This God that
Imana yigishije iri jambo.
Imana
nyene iri jambo jewe nyejejwe gusa kuri vuga yo niyo itegerezwa kurigira rizima. Iyo mana nyene iri ngaha. Ubu ni bangahe hari yabafise ico bakeneye? Tuzi ikiganza cyanyu mbega yarasezeranye gukora ibi bintu mu minsi ya nyuma. Ubu ni mundabe ubu ni nkuko Petero na Yohana bavuze bati mutwitegereze ntaho murabona yaramubariye ubu ni murabe hariya ubu ndabasavye ntimuje irya nino iki ni icane ndiko ngerageza no mutima wanje wose mwubahe rwose gusa murabona umwe wese muri mwebwe ni mpemu iyo mugenda genze atankeka muri umugwi kandi ndiko ngerageza gufata kwizera kw'abantu umugore mutoya yaraciye aho maze akora ku mpuzu yiwe aragenda maze aricara Yesu yamubariye ingorane ziwe izarizo maze arakira akandi ubu yasezeranye gukora ibyo bugira kandi ko umwana w'umuntu yo kwihisha ubwiwe nk'uko yabikoze Sodomu isi iri mu rubwo buryo bwo gukora none mbega Imana yagumye ku ijambo ryayo raba namba yararigumye ko canke itarigumye ko yo twaronse ibimenyetso ugusimba simba ukuvuga mu ndimi ubuvugishwa n'ibindi ariko rindi ira hari ikindi kimenyetso yo dufisi ivyiganano byo bumubiri byinshi ibyo bituma gusa icukuri gikayangana idorare ryose ritari ryo ukuri ryo tegerejwe gutuma iryukuri rikayangana ubu musenge mwizere gusa ndabasaba nshimitse kubikora ni murabe kandi mwizere ibyo ndababariye nibangahe bizera yuko ibarukuri ntacho bintwayo wari we wese aho woba uri hose ndajagu umuntu wese ngaho uko ndabizi n'umuntu ntazi na gato ikiretse Biri doce n'umukenyezi wiwe yicaye hariya nyene uko ndabizi ndiyumvira yuko nzi uyu muvuga butumwa mutoyi ngaha mu Budagi yicaye hariya kandi mwene data n'abantu babiri canke batatu bicaye hariya nyene umuntu umwe hari inyuma mwikoraniro raba inyuma ndabasavye nshimitse ngo mwizere ko ibyo ndababari ya rukuri mbega ni gute kubijanye n'igihe marayika w'uhoraho yamanuka ku ruzi hariya haraciye imyaka 33 maze akavuga ati nobimenye gute akandi umwungere wanje bwite w'ubatiste yanyirukanye mu ishengero avuga ati wagize inzozi mbibi navuze nti inzozi mbi nta na kimwe muganga Davis ubwo nibwo buryo wewe inyifata ugira yobaziza kandi twaye ikarata yanje y'ubunywanyi nari nzi yuko hobaye umuntu umwe ahantu hamwe yobyizeye Imana ntiyorungitse ubutumwa atarako hari abantu bo kubwakirayo atankeka igihe nagenda nja gusengera abagwayi byari byiza cyane ariko igihe natangura kubabarira ukuri kw'ijambo aho rero hari ubudaza mwotegerejwe kubimenya buri butumwa niko bwari bumeze Yesu yari igitangaza igihe yagenda mu rusengero akiza abantu n'ibindi byose ariko igihe yicara umunsi umwe maze akavuga ati jewe na data turumwe yo ibyo byari bikwiye ni mutarwe umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso ye nta bugingo mwogira muri mwebwe ntiyabisiguye yashaka kuraba uwo hagaraye ku ruhande rwiwe by'ukuri mbega mwiyumvira iki isinzi ry'abantu harimo abigisha n'abandi bavuga bati uyu muntu ni rero ni ikinywa amaraso kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso wiwe ntiyigeze abisigura ntiyigeze abisigura ariko naho byaruka iryo jambo ryari ryafashe kuri izo ntumwa ntaco byari bibabariye ntibyari ntibari tahura bararyizeye uko biri kose murabona bari bazi kuko bari babonye ibikorwa by'Imana kandi bamenye ko byari byo yavuze ati nibyo binshingira intaye hari umugabo ngaho umugore yicaye ahanyene yadugije ikiganza rero mushobora kunyita umushikuzi namba mubishaka ariko yankingi y'umuriro nyene irya yarongoye abana ba Isirayeli mu bugaragwiri hejuru nyene yurya mugore rero mwibuke Yesu yavuze ati nigihe gito isi ntibiki mbona ukundi yamara mwe muzombona naje mva ku mana ngiye ku mana inyuma y'urupfu rw'iwe guhambwa yabwiye abayuda yavuze ati jewe yari cha gitandara cari mu bugaragwa yari yankingi y'umuriro nduwo ndiwe ndi ya ninde yari ndiho yankingi y'umuriro muri cha gisaka chaka sivyo kandi yari yambaye umubiri hanyuma bana natwe yavuze ati naje mva ku mana kandi subiye ku mana kugira ngo ngaruke mu ishusho ya mpemu yera kandi nguvu hamwe natwe uyu munsi amashusho y'abanyabwenge barayafashe nguyu hano kugira ngo yemeze ko kurushishushiyo yariyo yose y'abanyabwenge ikindi cari cyo cyose ari nga kugira ngo avyemeze kuko niwe je umwana w'umuntu nzohishurwa kuri uyu munsi rero nguyu hariya ndamubona neza na neza Mvuga muturamubona Yohana yaramubonye nawe ariko abandi bose ntibamubona raba kugira ngo ndavyemeze ubu mugore sindamuzi sinari bwigere ndamubona ndamubona mu buzima bwanje ariko afise ingorane kuri kimwe mu bihimba vyiwe nico gituma ariko arasenga nini nivyo mupfasoni bara kibaze uwo ni umugabo wawe yicaye iruhande yawe nturu uwo nga uva muri California izina ryawe ni Roland ingorane yawe y'umushishito nayo iraheze mugenzi wari ufise ingorane y'umushishito sibyo rero byaheze byose ukuguru kwawe kwakwize kuri uwo munsi umwana w'umuntu aha hariho umugabo yicaye nyumuciye ngaha n'umugabo w'umwirabura amaso yiwe arafise ikibazo we ego we akazi akora ibintu bijanye n'imodoka asiga imituga n'umuntu asiga imituga nivyo amaso yawe amerewe nabu hejeje kwizera sibyo ikintu gitangaje by'ukuri cyaragushikiye itazirano ryawe ni Fred nivyo izina ryawe ni Kon nivyo urizera ubu amaso yawe ntazosubira kukubabaza ukundi rero sinari bwigere mbona uwo mugabo mu buzima bwanje Urya mugabo hariya nyene inyuma yaho suwo ngaha na uza California ufise umugongo umeze nabi mushinga ntahe owness ni wewe umwami Yesu yagukijije sinari bwigere mbona uwo mugabo mu buzima bwanje nta kintu na kimwe ndamuzi ko nkurikira gusa urya muco uko ugenda
I never seen the man in my life know nothing about him I'm just following that light as it goes if you can
Nambu shobora kwizera
All things are
byose bishobokera bizera. Umugabo mutoye yicaye ngaha arwaye umusipa yambaye amarori n'ikoti risa n'uruvuzo. Fred Imana iragukiza inamba uvyizera uravyizera ni vyiza. Sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje. Mufasoni Horden yicaye hakurya yiwe hariya ababajwe n'indwara y'amaso sinzi urya mugore sinari bwegere ndamubona mu buzima bwanje ariko ibyo nivyo murabona namba ushobora kwizera uri kuri kirizwa n'iki mushikanje ufise ingorane y'uruhagarara indwara y'amahaha ingorane y'umutima Urizera yuko Imana ija kugukiza uwicaye ku mpera y'intebe hariya namba wizeye n'umutima wawe wose Yesu Kristo araja kugukiza urwo ruhagarara rwose rurakuvamo wiyumve nk'uwusubiriye kumera nk'uko wahora umurwaniza ariko araguhenda urabyiyakiriye rero duzi ikiganza cyawe uvuga uti ndabyakiriye rero ni byiza ndaheze byose iki iri shengero ririko riraca mu mibabaro yo kuramuka mbega ntimwohitamwo ubu munyongazi iwe naberetse neza neza na neza ijambo icyo yavutse ko azokora gendura iyi nyubako mubaze uwo ari we wese amaze gukorwa ko cyangwa kuvugishwa cyangwa ibyo byose maze murabe namba nari maze mu kubabona ndabazi cyangwa hari icyo ndabazi ko za kumuntu yokora ibyo ntibishoboka na gato ako byoba none nibiki umwana w'umuntu ijambo ry'Imana rivise ubugi buruta ugihota zose risuzuma impemu ibyo umutima wiyumvira ukagabira neza na neza nk'uko ryabikoze igihe ryihumubira ha ku isi mu mwana w'Imana uburi rikorira hishurwa n'umwana w'Imana aho yaje guhamagarira umugeni kuva muri burya buryo bwo gukora nimupfeyo nimwitandukanye niko Imana ivuze ntukore ku bintu byabo bihumanye hanyuma Imana izokwakira muriteguye guhebera Imana ubuzima bwanyu bwose asangwa ariko nimuhaguruke muvuge muti kubwo ubuntu bw'Imana ndabyemeye ubunyene nibiri muri jewe byose haleluya Imana ishimwe murabyize rero nimuduze ibiganza byanyu gusamaze musenge hamwe nanje aturi byaha byanyu imibabaro yo kuramukwa biragoye gupfa ariko nimupfe ubunyene pfani mupfe mukutizera kwanyu bwite kupfemwo ni jambo ry'Imana ryagaragaje nkuko ryari igihe Yesu yaza ku isi ni Yesu Kristo ubugira kandi hagati muri mwebwe yemejwe Aburahamu yaronse umuhungu bwonye n'umuhungu w'isezerano inyuma yuko ibyo biba na kandi Yesu agiye kuza ubugira kandi iyo ni mpemu wiwe aregereye isi rwose yegereje rwose kuza ku buryo yiteguye kwakira hamwe mwoba mwiteguye kumwakira ubu ni mututsi ibiganza byanyu musenge hamwe nanjye mwami Imana reka abaherezi bose bafate akugicanire reka abantu basemerere ese inkingi y'umuriro ni inkingi y'igicu byomanuka ku bantu no munsi no akubacisha bugufi mwami bakabona kuba aha ku Imana nzima nye ni nkomezi biduhe mwami bakire nsenzira isengesho kubw'umwe wese muri bo mwizina rya Yesu Kristo Utsutsu mwemwe wese na mpemu yera abadafise mpemu yera mwami reka umuvyuro w'iki gikorane kinini y'iki gikorane wocika ubunyene gusuka uhambaye kwikomeza kwa mpemu yera reka barwaye bakire impumyi zibone ibimuga bimuguruke Yesu kugaragara ku Imana nzima koba imbere y'abantu nkuko byabaye mukururi muhinga mu maze abantu bakavyakira ndabisavye mwizina rya Yesu Kristo Nimuduze ibiganza byanyu bumaze mumuhamashimwe kandi mwakira ibyo mwasabye.